mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, mbega Imana yoba yigera ihindura ibyiyumviro byayo ku ijambo ryayo, bwavuzwe n'umuhanuzi William Mariano Branham, igenekerezo rya 18 ku muhingamo, ukwezi kwa kane 1965 i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka twunamike imitwe yacu. Mukunzi Mwami Yesu, dukoranya ubugira kandi mu izina ryawe, hamwe n'igishika cyinshi cyo gusukwa ubushobozi bw'Imana buza n'ubuzima bwo kudushikana mu kumenya igihagararo cyacu n'ikibanza cyacu n'inshingano zacu n'ihanga ryahamagawe ryatandukanye n'isi ryashikaniwe Imana. Ukore Mwami iri joro ku buryo imihezagiro y'Imana iturongorera kandi tuyoborera mu bintu dukora canke tuvuga bishobora kuzana icubahiro n'ubwiza ku izina ryawe. Amen. Ndanezerewe kuba nagarutse mu ishengero iri joro no kuba hamwe namwe bakunzi banje, kandi ndazi ko hashushe ariko mpejeje guhamagara umukenyezi wanje, nibaza ko hari ibipimo by'ubushyuhe 32 canke 35 canke 35 n'igice canke kintu nk'icyo. Harashushe cyane gusumba ngaha, rero ubu ntanguye kumenyera ubushyuhe. Rero ndanezerewe rwose kuba ndi ngaha kuri uru rusengero muri iki gihe cy'igitangaza cya Pasika, kandi sishobora kuvuga ko nsaba ikigongwe kuri burya butumwa burebure cyane bw'iki gitondo, ariko ndabwari burebure. Sinashatse kugerageza ukwihangana kwanyu, hanyuma rero ndabisubirira ijoro, ariko nashatse kubazanira burya butumwa muri igice cya kujya kuzuka, murabona. Kandi ntimugire ingorane kuri bwo, ntimuzosubire, murabona, mubunezererwe gusa. Nta na kimwe, nta na hamwe birashobora kubatandukanya nabwo, nta na kimwe. Muri mu mutekano ibihe bidashira mu bwami bw'Imana. Igihe Imana yashyira ikimenyetso kuri mwebwe, mwabaye mu mutekano gushika ku iherezo y'amerekero. Iyo Leta ishize ikidodo ku muziko, abakozi b'itereni bashyiraho ikidodo ku rugi, iyi modoka ntishobora gukugwa ko mu gihe itarashikaho ija. Iyo Imana ishyize ikimenyetso cyayo ku muntu, kandi ikimenyetso ni mwe muyera, igihe ishyize ikimenyetso ku muntu nk'uko abagiye ku merekero yiwe y'ibihe bidashira, nta na rimwe ashobora kwigera asubira inyuma, ntazosubira. Kubera mwibuka Abanyefeso 4:30 bavuga hati, kandi ntimukababaze mwe muyera w'Imana yabashirikwe ko kuba ikimenyetso ibihe byose. Murabona, washyizwe ko ikimenyetso ibihe byose. Washyizwe ko ikimenyetso ibihe bidashira mu bwami bw'Imana, muri mwe muyera. Rero mwiyumvira ibyo. Ubu murabizi ko mwavuye mu rupfu mwinjira mu bugingo. Murazi ibintu mwahora mukunda, ubu mutagikunda. Murazi ko mwize ijambo ryose ry'Imana. Mwarabonye Imana ikorera neza muri twebwe. Ibyemezo bidatsindwa ko yo ari ndiho ahambaye. Working right among us without infallible proofs that he is the great I am. Mwarabonye ko ibyigeze kuvugwa mu izina ryayo, nta na rimwe ikintu kimwe cyavugishijwe mu izina ryayo kitashitse neza na neza mu buryo cyavuzwe. N'ubumenyi, ibinyamakuru, amafoto, ibyuma byo gufotora, abanditsi n'ibindi byose bitegerezwa kubimenya. Murabona, haba ibyo bashaka cyangwa ibyo badashaka, Imana ituma babikora uko biri kose. Murabona, mu kubigaragaza rero, ni umugwi mutoyi mwibuke si umugwi munini yaziye, yemwe mwabushyo butomwe ntimutinye kuko sibo bihimbara. Murabona, nshaka kuba sigarana ijambo rinyiganyiza neza imbere yuko duhezagira umukozi w'Imana, kandi ibi biranyiganyiza neza cyane, ariko nyine mutegerezwa kubimenya. Ubu sindi ko ndavuga ko ari ibi ari gitigiri cya nyacyo, ariko nifuza kubibasigarana. Sinzi namba hari abantu bamwe ngaha bigeze kubona ibitungwa bivanze, ibyo ntemera, ariko narabyitegereje bikogwa, kandi narabonye bafata intanga z'ikigabo zikwiye gusa gishobora gushirwa ku kuma gatoyi, nk'agati gatoyi ko ukwihaganyura no kugashira ku gipande cibuye bitari marimari hanyuma babishira muri rugagamisha rubigira binini yasinzi kangahe gushikaho izo ntanga mu gihe utoshobora kubona ikintu na kimwe hamwe namaraso asanzwe canke rugagamisha isanzwe ariko iyo babivyimbishije inshuro ijana canke ijana na mirongo itanu ushobora kubona muri iryo marimwe rito igintanga nkumbure urubuto mirongo itanu gushika ijana dusimba simbe mu kigore naho nyene haza amagi menshi mu ntanga rero iyo bashitse hamwe rero zibiri za mbere zihura kandi zifatana hariho imwe yonyene ku muriyoni izobaho muri igera muvyumvira ni urubuto rumwe n'igirimwe zompi muri zo zirasa ariko harimwe yonyene izobaho kandi ntibivana n'uru hashitse ubwa mbere kuko rimwe na rimwe irege ry'ikigore riba riri inyuma cyane n'urubuto nkumbure ruri hagati mu ntanga rero bigenda byuriranako bisaba ubwenge bwo kumenya namba izoba umuhungu cyangwa umukobwa w'imishatsi itukura yirabura cyangwa ikindi ni ugutoranya kw'imana ntibishobora kuba ikindi kintu na kimwe ni ugutoranya nimwivuka risanzwe ni ugutora namba zoba umuhungu cyangwa umukobwa cyangwa icyo bizoba cyose kandi iyo kajya gabuto gatoya kinjiye muri rigi ritoya kandi uturizo dutoye tugakoroka bitangura kuzana uruti rw'umugongo rw'umwana wica icyo cyose igikoko umwana cyangwa icyo ari cyo cyose kandi udusigaye muri ayo mamiliyoni y'imbuto umuriyoni w'amagi umuriyoni w'imbuto kandi hakaba atumwe gusa byose nicyo kimwe ariko Imana itora kubwo gutoranya ikizoba kandi bisigaye bigapfa umwe ku muriyoni igihe Isirayeli yava muri Egiputa bose bizera ubutumwa bw'umuhanuzi umwe babonye ibimenyetso by'Imana biciye kuri Mose bose barabibonye kandi bose bavuye muri Egiputa bagendera mu kiyaga gitukura kandi babatizwa umubatizo wa Mose umwe wese yabonye ubushobozi bw'Imana bumukorako igihe yaririmba muri mpemu n'igihe Miriyamu yapfutse agashato k'ingoma yiruka duga manuka ku nkengera umwe wese muri bo muri yojoro yajya manu shasha yo mu ijuru ivuye mu birere umwe wese muri bo yanyoye ku gitandara cya mwemu cyakubiswe kandi hariho abantu miliyoni zibiri bavuye muri Egiputa nibangahe bashyitse mu gihugu cy'isezerano babiri umwe ku muriyoni bose bari hehe Yesu yavuze yuko bahonye basogokuruza banyu barira manu mu bugaragwa mu gihe cy'imyaka mirongo itatu kandi ndababwiye yuko bose bapfuye rero hariho abakristo nk'imiliyoni amajana atanu ku isi iri joro uharuye abakatolika abaporoti nabo bose iyo ba Yesu yaraje muri iryo zamugwa bijanye n'ibyo mpejeje kuvuga hoba y'abantu amajana atanu babura mu isi iri joro bagiye mu izamugwa kandi nkumbure nibo buri munsi uharuye ibihugu byose batigira baharugwa rero byoshobora kuba igihe icyo ari cyo cyose murabona yo bakristo muze twambara ibigwanishwa by'Imana muze dukora ibyo dushoboye byose kugira ngo tuyikorere tuyikunde maze turindire kuriya gihe gihambaye rero ntihazoba amamiliyoni menshi n'isinzi ry'abantu bava mu runganwe binjira ntibishoboka rero mwibuke buri munsi uheze urunganwe buri munsi nk'uko byari mu gihe cya Nowa niko bizaba mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu aho ubugingo umunani bwakijijwe n'amazi ariko buri munsi uheze igihe cy'imyaka mirongo ine ku muntu munaka kuri bamwe murabona kandi buri munsi ni benshi cyane bashyirirwa ko ikimenyetso ubwami umunsi umwe umunsi wa nyuma uzoshika muze tumenye neza mu gihe tugifise ubwenge bwacu bwose kandi mu ishengero no hagati y'abantu aho mpemu yera yigaragaje ubwiwe hamwe natwe muze tumenye neza yuko ibintu byose bimeze neza kandi biguma bimeze neza imbere yayo ntimwihagarike ntimuruhuke umunsi nijoro gushikaho ubushobozi buzana ubuzima bubakura mu bintu by'isi bibuzana mu bwami bw'Imana kandi mwebwe by'ukuri mwazanwe mu bwami bw'Imana kandi mwagizwe bazima na mpemu w'Imana ingene munezerewe n'amarira y'umunezero twotegerejwe gupfukama umunsi nijoro dushimira Imana ibyo yakoze iri joro turafise ikintu gitoye gihinduka mu gikorane dufise mwene data mwitsanga mwene data kapsi yaje muri twebwe avuye mu ishengero ry'abanazarayi yabaye kandi niyumvira yuko ari byo mwene data caps yipfunzira ijoro ko tumusengera no kumurambika kibiganza nta bipapuro dufise duha umuntu numwe yamara turemewe twoshobora kuba dufise ibipapuro ariko twizera yuko umukozi w'Imana ukuri yahezagiwe ibipapuro byiwe biri mwijuru murabona kandi afise uburenganzira bwo kwigisha bibiliya mu gihe Imana igereranya ubuzima bwiwe na bibiliya twizera yuko ibyo ari byo byangombwa byiwe kandi rero mwene data kapsi yahezagiwe ku mugaragaro mu ishengero ry'Abanazarayi ariko iri joro ashaka yuko abakuru b'ishengero n'abandi bamurambika ko ibiganza kugira ngo bamusengere kugira ngo ajyane ubutumwa mbega ikintu cyiza narumvise amakuru ava itwixone kandi amakuru meza ya mwene data kapsi ngaha mu bufasha bwiwe kuri mwene data Neville bakaba bafashe urumuri neza ko aba bagabo babiri bashobora kurufata twarambitse ibiganza kuri mwene data Neville ariko ntitwabikotse kuri mwene data Caps kandi nshaka yuko abakozi b'Imana mwene data Jackson n'abandi namba bari ngaha na mwene data Ruder n'abakuru b'ishengero ngaha namba boduga ngaha kanya gatoyi ubu bakarambika ibiganza kuri mwene data Caps kandi iyi ubu tubona muri Bibiliya yuko ibyo ari byo bakora babarambika kibiganza hanyuma rero bakabashira ukwabo kandi nibyo bakoreye Timoteyo bavuze bati kubw'iyo ngabire iri muri wewe yabanje kuba muri nyogokuru Rowisi bari babonye ko hari ngabire muri uwo muntu yavuye mu kurambika kw'ibiganza n'abatama nk'icemezo rero bene data b'igihe cyanyuma bene data b'imvura y'igihe cyanyuma babirose bivanze biyumviriye ko bamuhaye ingabire mu kumurambika kw'ibiganza oya ingabire yari isanzwe iri muri we hanyuma gusa bamurambitse kw'ibiganza nk'icemezo yuko bizeye ko Imana isanzwe yaramaze gushira ingabire muri we kandi barabyemeje mu kumurambika kw'ibiganza kandi aba bantu hano muri ishengero nizera ko bafise ubushobozi butanga ubuzima mu bugingo bwabo iyo mwene data gusa mwoza ubu mwene data Rude n'abandi bari hano mu rushengero n'abakuru b'ishengero n'amashengero mavukanye y'impande n'impande kurambika kw'ibiganza mwene data Caps kugira ngo ashobore guhezagirwa kubwo icyemezo cyacu imbere y'iri koraniro hanyuma arungikwe kuvuga ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu ahantu hose Imana izomuhamagarira abaye asanzwe ari umwe muri twebwe kubwo kuvuka ni umwe muri twebwe kuko yizeye ubutumwa ni umwe muri twebwe kuko yemangira ukuri kw'ijambo kandi dushaka ko mwe data Caps ahezagirwa kumugaragara imbere yanyu murambika kibiganza ko ari umwe muri twebwe nibyo mwene data Rudel mwene data Caps mwene data Neville mwene data Junior Jackson uwari wese mu bandi bakozi b'Imana hano gusa sinzi bangahe bahari nibaza ko bafise ibikorane byabo bwite mu ijoro kubw'ibyo duga hano mwene data Caps umwene data Hotel ari he n'abavuye i New York jewe mwene data Anton nibaza ko basubiye inyuma uwari we wese muri mwebwe kandi muri hano muri kumwe natwe yemwe kuko byo tunezereza ko mwoza hano kandi mugahagararana natwe ubu nk'ikimenyetso ko twizeye ko mwene data Caps ari nibangahe muri twebwe hano bazi ko mwene data Caps duzi ikiganza cyanyu ni byiza manuri ikiganza cyanyu nibangahe bizeye ko ari umukozi w'Imana duzi ibiganza byanyu turamukunda nka mwene data rero iyi si yo nzira nyayo iyo icyo twoshobora kwita uguhezagirwa mu ibango ry'ivuga butumwa ariko nshaka irikoranio sishobora kuririmba iyi ndirimbo ariko nshaka mumfashe ndayigerageze umunsi umwe umuhanuzi yagiye kuri arutari mu rusengero hanyuma igihe yari hariya mu rusengero yari yabaye umuntu mwiza ariko gusa yishimikiza amaboko ya Uziya umwami kandi yari umuntu mwiza ariko yamara umunsi umwe mu rusengero yabonye ikintu kinaka igihe yinjira mu iyerekwa icyo atari bwigera abona mbere yabonye abamarayika n'amababa baguruka imbere n'inyuma mu nyubaka basemerera ngo weru 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 umwami Imana mushobora byose ingo mwene data ego murabona uweru wera umwami Imana ishobora byose rero mu gihe yakoze ibyo inkingi z'urusengero zaranyikanyitse hanyuma avuga ati mbonye ibara kuko ndi umunyaminwa yanduye imbere y'Imana yaremeye ko naho yari umuhanuzi yari yarakosheje yavuze ati ndi umunyaminwa yanduye kandi mba hagati y'ubwoko bufise iminwa yanduye amaze umwe mu bamarayika araguruka kandi afata ikara ry'umuriro arikoza ku minwa yiwe hanyuma avuga ati vugishwa mwana w'umuntu woshobora kuduha umudiho wayo gamushikanje nambo bishoboye nibangahe bazi iyi ndirimbo reka dufati igice kimwe n'ivyiza igihikara ry'umuriro ryakora ku muhanuzi rikamu umanura uko bishoboka igihe ijwi ry'Imana ryavuga riti ninde twotuma rero Yesu ati ndi hano ntuma vuga mwami vuga nanje nzokwishyura wewe vuba vuga mwami vuga mwami vuga kandi nzokwishyura mwami ntuma amamiliyoni ubo mu byaha n'isoni bariko barapfa umva amayira y'akabonge n'umubabaro nyaruka mwene data nyaruka ubarokore ishura vuba mwami ndi hano vuga mwami vuga mwami vuga kandi nzokwishura vuga mwami vuga mwami vuga mwami vuga mwami kandi nzokwishura raba batama ba bazunguruka ubu kandi barambike kibiganza mwe data capture ka twese twonamika imitwe yacu mwami mukunzi inkingi z'urusengero zasubiriye kunyiganyiga kandi mu gihe tubona impemu y'ubuzima bubeshaho ikorera muri mwene data ndasenze Imana nk'uko wumva iki kiva hejo kimubwira ko ategerezwa kugenda tumurambitse kibiganza nk'abatama bawe mwami kandi twemeje ko tugiye gufatanya tumurambitse kibiganza kandi tumucishije kimihezagiro y'Imana kuri we kugira usiga iminwa yiwe byiyumviro byiwe n'ukubaho kwiwe konse kandi se yo twari ubutumwa bw'ubutumwa bwiza ahantu hose aho uzomuhamagara biturose mwami tuguhaye mwene data nk'umukozi wawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Wigishije ijambo mwene data mutore uhore ugabye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye uhane wihanize uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha Imana iguhezagire mwene data mwashobora sinari nzi ko utahezagiwe mwene data Ben hano yaje kuri twebwe ndiyumvira ko amaze igihe avuga ubutumwa yamara ntiyahezagiwe ku mugaragaro niyumvira ko yahezagiwe nicyo gituma ntamu namuhamagaye ngaze imbere cyanye ngo arambike ko ibiganza hano rero mukamwene data Ben ari hano hanaka hano kandi ni umuntu w'umukundo yari umuvugabutumwa w'umugore rero igihe we namwe ni data wacu bubaka ugwabo hanyuma akamuzana ku rusengero abonye kandi akumva ijambo yamara umupfasoni muto mwiza afise imico myiza ariko abonye ko ari bibi ko abagore babikora yabishyize ku ruhande kandi byasa nk'ibyaguye ku mugabo we nibyo ibyo n'iby'intumwa uko niko bikwiye kumera mwene data Ben afata amabande uko ndabyumva hamwe n'umugore wiwe baje ahantu ahantu hinyegeje kure mu misozi mu mashyamba maze bakavuza izi bande bakagira n'icyo bavuze kuri izo bande kenshi barabahama barabirukana babata hanze ibyo turabyiteze mbere abagomba bose kugenda bubaha Imana muri Kristo Yesu bazohamwa nibangaye hano bazi mwene data Ben nibangahe bizera ko hari umukozi w'Imana abereye uyu muhezagiro duhava tumusabira ku Mana murabona si umuntu atazwi yabanye natwe imyaka n'imyaka ndamuzi nk'umuntu yicishije bugufi ameze nkanje akora makosa menshi twese turabikora ico nkundira mwe ni data bene yiteguye kwavura kugira ngo abitunganye kandi urya munsi amaze kumva ko byerekeye ukuronga n'ukwa ukana we n'umugore wiwe bari biteguye gutandukana kuko amukunda kandi nawe amukunda ariko bashaka kujana n'ijambo ry'Imana iby'ijambo rivuga byose nibyo bashaka ndasenga ngo Imana iheza agire Ben n'umugore wiwe mu gikorwa cyayo reka turambike ibiganza kuri mwene data mana mukunzi turambitse ibiganza kuri mwene data Ben kubwo ikimenyetso cy'uko tumukunda kandi turizera mwami ko yiteguye kugukorera igikorwa kurungikwa n'izi bande kugira ngo azivugirize mu bantu bamwe bo mu misozi ahantu hakure nkombore benshi muri twebwe tutoshika ariko yamara ubutumwa butegerezwa kuja ku isi yose turasenga ngo uheza agire mwene data wacu kandi umuhe mpemu wawe kandi turasabye ngo imuze ko kandi umurongore kandi we n'umugore wiwo abatumbereze hajya ahantu nkumbure hari ubwoko bugingo bumwe aho hiyo kandi inzugi ntizishobora kugara gushikaho iyo ntama imwe izinjizwa ntunyuzwe na mirongo icenda n'icenda izina ryose riri mu gitabo ritegerezwa kwinjizwa bafashe mwami mu gihe tumurambitse kibiganza nko kuyifatanya nawe nka mwene data kandi ubafashe n'amasengesho yacu kubwiwe bizojana nawe kandi turasaba ngo umuheza agire mwami aho azoja hose mu izina rya Yesu amen heza gikwa mwene data Ben turaguhaye ukuboko kugufatanya nka bene data babakozi b'Imana Imana iguheza agire mwene data John Mark R nibanga hebazi R Mart nibanga hebizira ko ari umukozi wa Kristo yaje kuri twebwe avuye nizera ko amamuka ava mu mugwi w'abapenekoti kandi rero niyumvira ko atarusha aturisha ijambo ry'Imana hanyuma akora igikorwa cy'umwitegenzi namenye ko ari umukozi nyawe wa Kristo sinzokwigira nibagira igikorwa kimwe byinshi byarabaye ariko igikorwa kimwe hamwe na R ndibuka ijoro rimwe baramuhamagaye igihe nari muri Dallas Texas cyane nibaza oya hari muri Beaumont Texas nibyo mushikaje kandi umwana wiwe yari ajyamye ari ku mfiro kandi biyumviriye ko yamaze gupfa ntiyaragihema kandi ere yakoze ku buryo ashika mu cyumba cyanje ntase ibitugu bya hese yapfukamye hafi yanje mu gihe nari mu gitanda navuyemwo yazungurukije kamaboko yiwe maze avuga ati mwene data nize ko urumhanuzi w'Imana namye ndabyizeye kandi ni wavuga gusa ijambo naho umwana wanje yapfuye yamara arabaho kandi umwana wiwe yasubiye kubaho ni muzima mwizera ko abereye ukuboko kugufatanya kw'abizera dusenge bene data mu gihe turambika ibiganza kuriwe ni n'ubutumwa data wo mu ijuru turambitse ibiganza ubugira kandi kuri mwene data Mart tumurungitse mwami mu bice bya kure wamugeneye ko yoja ahariho hose benshi cyane bakeye mu mayira mato mato amabarabara makuru ibirometero ahantu hariho hose aho ariho hose mwami mihezagiro yawe ibe hamwe nawe turambitse ibiganza byacu kuriwe mu gihe tumwipfuritse uguroranirwa kuvuye kuri wewe kandi tumuhe imihezagiro yacu kugira ngo mwemu ari kure twebwe mwama jane nawe amurongore kandi amuyobore ku bugingo abwazimiye hariya mu rombero no mu mayira tumurongitse mu izina rya Yesu Kristo amen Imani guhezagire mwene data Marta ugende ubu kandi umwami abane nawe kubera intumbero imwe Richard ni izina ryawe bangahe bazi Richard Bray ni bangahe bize ko ari umukozi w'Imana aje ava mu mugu w'ishengero Pentecoti ryunze ubumwe kandi mwene data Bray ndibuka umuhamagaro uhambaye wiwe ndibuka igihe aho hari mwene data Bray atashaka kunyizera ari kuko hari himwe mu yakorana nawe imubwira ko nari uw'ikinyoma kandi igihe yari yicaye neza mu gikorane mpemu yera yahindukiye maze arabivuga kandi yahatswe gufatwa n'indwara y'uruhagarara kandi nibyo byatumye amera kuriya kandi ndibuka umukenyezi wiwe mukundwa yarampamagaye umunsi umwe yavuze ati mwene data Branham nibaza ko rishara giye gupfa kandi yarafise ndibaza igisikafu yaragiye maze arakimurambika ko nkuko nawe musavye kandi arasenga nguyu umwana muto yagize isanganya cyangwa umuhungu wiwe mu isanganya ku buryo batatanga ibyitsigiro byinshi kuri ibyo hamwe n'ukunyiganyiga kubwonko rero hamwe n'amasengesho naho hari ku telefone umwana yarakize muri izira ko mwene data Brere ari icabona cy'ukuri cya Kristo musenge kugira ngo imihezagiro yanyu ijyane nawe bene data mu murambike cy'ibiganza mana mukunzi mukwerekana mwene data yagiriwe ubuntu umwubahwa umusabyi wawe yavuye mu mugwi wiwe bwite kugira agendere mu muco data turasenze kugira ngo uhezagire mwene data Brere mu gihe tumurungi cy'imihezagiro yacu n'icyemezo cyacu ibiganza byacu bimurambitswe ko ahariho hose woshobora kumuhamagarira mwami ku gikogo icyo ari cyo cyose ese mwemu wawe yojana na mwene data Brere murongorere kandi umuyobore kubw'abazimiye n'abapfuye ku bw'isi kugira ashobore kwigarurira intama zazimiye maze azigarukane mu ruhongore aha zoba ziri hose icyo umufitiye cyose mwami turasabye mwemu wawa murongore kandi amuyobore muri urugendo rw'ubuzima bwiwe turi bene se mu kumuha ukuboko n'ugufatanya turasabye ngo ujyane nawe mu izina rya Yesu Kristo amen ukuboko kugufatanya mana hezagira uyu mwene data Brere turi kumwe na wewe ijana ku ijana turagusengera kandi tuzokora icyo dushoboye cyose mu kugufasha imana iguhezagira havuzwe iki urinde Marie Antoine hehe nishenge hari uwo bazi mwene data Mara ni mushasha kuri jewe yo ego mbabarira mwene data apfa mu ngabo z'agakiza uko n'ukurinda mwibuka atanye kandi amunzi ubu jewe gusa isura yiwe sinarinda yimenye rero iki gihe nibangahe bamutse nk'umukozi w'imana nibangahe bizera yuko imana ikorana nawe tutsi ikiganza cyanyu muraza kumusengera rero mwene data turazi yuko ava mu mugwi k'abantu bahambaye kitwa ingabo z'agakiza ni abantu bahambaye ariko ingabo z'agakiza zikora ibikorwa bihambaye mu ibarabara ntidushobora kuvuga ikintu kigwanya abanazarayo ishengero panekoti cyanyu ingabo z'agakiza cyanyu umwe muri bo ni bene data ariko murabona twizera yuko turi abikorezi b'ubutumwa bw'iki gihe tubayemo ushaka gukorana natwe sibyo reka twunamike imitwe yacu mu gihe turambika ibiganza byacu kuri mwene data mukunzi data wo mu ijuru niwe utanga umuhamagaro niwe utuma ijambo riba rizima kugira abashobore kwizera kandi turambitse ibiganza byacu kuri mwene data wacu w'agaciro nk'icyemezo ucuko twizera yuko ari kumwe nawe kandi uzomufasha turamusaba imihezagiro yuko uzomurongora maze ukamuyobora kuri buri akantu kose ko kuri iyi si mwami aho wamuteguriye kuzoja ese mwemu wawe yojana nawe muhe amagara meza inkomezi no gutera imbere mu ibango ryiwe nk'uko tumurungitse mu izina rya Yesu ngo tumurungitse mu izina rya Yesu Kristo amen imana iguhezagire mwene data uko ni ukuboko kugufatanya murazi bene data muramukanye nawe bene data nkuko rero uko muri ni byiza umwami abahezagire mwese wewe ibyo ari byo byose ukeneye ni ibyawe rero izina ryawe ni irihe mwene data kare uyu ni mwene data kare ava isignat uwo ari we wese arazi mwene data kare duza chawe abava isignat sinibaza yuko umwe wese abizi avuze yuko yari muri uwo mugwi kandi uwo mugwi washaka guhezagira abagore bavuga butumwa ntiyabyihanganiye hanyuma yategerezwa kwitandukanya nabo uko niko nitandukanije n'abamisiyonari b'abatisita umuhinga Roy Ed Diverson nibanga hibigeze kumwumva atanki kamwarigeze kumwumva murabona yashaka guhezagira abavuga butumwa abagore bamwe hanyuma navuze nti oya mugenzi nk'umutama navuze nti sinshobora kubikora by'ukuri bigwanye ijambo ry'Imana sindakuzi meneta kare ariko kubw'igishinga nayo cawe hamwe nuko kuri uhagarariye ntitugwanya abagore ni bashiki bacu turabakunda ariko twizera yuko bafise ibibanza byabo kandi bategezwa kugumamwo murabona kandi turizera yuko ari umukunzi kumugabo umufasha kandi uko biri kose twiyumvira yuko ari ngabo ihambaye hanze y'agakiza imana yahaye umugabo ariko nta kibanza afise kuri arutari bijanye n'ijambo ry'imana kuri ugoru fatiro hamwe no kwizera imana turambitse kibiganza nko gufatanya kugira ngo ujane natwe reka turambike ibiganza kuyo mukunzi data wacu wo mwijuru nko uyu mugabo akiri muto sishobora kumenya uko yiyumvira yashiburiwe hanze kubera ukuri kose kuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose rero turambitse ibiganza kuri we tumwa turiye kimigisha ese mwemu yawe yo murongo ikamuyobora kandi kamurongora mu rugendo rw'ubuzima ahari ho hose ushobora kumurungika mwami reka menye yuko turiko turamusengera kandi tumufasha mu gihe azuhagarira ukuri bituronse mwami tumurungitse mu izina rya Yesu Kristo amen imana igweza gire muri tatakare murambikane kibiganza gusa mwese nimuhane ukuboko okugufatanya mwene data rudea hano ntaraheza gikwa kumugaragaro hano mwishengero mwoshobora nibangahe bazi mwene data rudea twese turamunze nibangahe bazi yuko ari umukozi w'Imana mukunzi data wo mwijuru ba nk'abatama barambika ibiganza kuri uyu mwene data yinjibwina mumuzi y'ibyondo yarabonye ishengero giwe rigwa yarabonye ibintu byose bishika ariko yamararizeye naho tumurambitse kibiganza kandi turamwiyaturiye kimigisha musige mwami by'ukuri ni jambo ryawe mwami hanyuma murungike kugace kose kisi ese ubana nawe hanyuma ukamufasha kandi murungike mu izina rya Yesu Kristo amen mwene data rudere wamye uronka ukuboko kugufatanye ndazi mwene data rudere ni nk'umuhungu wanje bwite se wowe na jewe hamwe na nyina haciye igihe tumenyanye kandi ndazi mwene data rudere nk'umukozi w'Imana narakuranye nawe Imana iguhezagire mwene data rudere urinde mwene data Marte muramuzi mwene data Marte witwa ngo iki mwene data Mike Thompson nibaza yuko atanu umwe ngaha muzi ariko ni ego uyu mugabo hano aramuzi mwene data Tyrone kandi aje kugira bamurambitse ikibiganza kugira ngo atotware ubutumwa mwene data Mike Combs muva hehe mwene data Mike Combs Rockford Inwards yo kono kuri uva Itikson yo ndibutse ko nahamagaye umwe amashimwe uvuze iki mushiki wa wawe rero ari ngaho ubu baramusengeye iri joro rihise ava Itikson biciye kuri telefone yaradadaraye haraciye amajoro make kandi ari ngaho ubu mwene data matarabitse mugenzi nibitangaje ko ashaka gutwara ubutumwa reka turambike ibiganza kuri mwene data wacu mana mukunzi ndambitse ibiganza hamwe n'ababandi kuri uyu musabyi wawe kandi ndamuhaye ukuboko kugufatanya nsenga yuko imihezagiro y'Imana yuko wamuteguriye umuhezagiro wawe ube kuri we kandi umurongore wongere umwereke inzira wongere umwereke inzira mu izina rya Yesu Kristo amena ukuboko kugufatanya mwene data kandi ibyo bibane nawe imana ibane nawe ego mwene data ni byiza mugenzi nizera uyu ko ari mwene data Darius uyu mugabo ni mwene data Darius ava hehe uva he mwene data Black Rock Arkansas mwene data uramutse ubundi muntu ndibaza hano yavuze ati mwene data bro nibaza yuko twahuye iki gitondo amushiki wacu Vaire ndibaza mwene data Vaire n'abamuzi n'abamuzi yuko ari umuntu w'Imana umuntu yizera Imana umukozi w'Imana ni byiza cyane rero ubu mwene data mukundwa kuba umwikorezi w'ubutumwa dushaka yuko umenya yuko tuzohagarara inyuma yawe dukora ibyo dushobora byose tuzogusengera kugira ngo nawe uzotware ubutumwa mu bice byakuraho Imana yaguteguriye kuja. Reka turambike ibiganza byacu kuri mwene Data Darius, Mana mukunzi, turambitse ibiganza byacu kuri mwene Data wacu, tumuhaye ukuboko kugufatanya, kandi ndamurungitse mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uzomusiga amavuta, kandi ndamuhaye ukuboko kugufatanya, kandi mpemu wawe ajane nawe. Kandi murongo rimwereke inzira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imani guhezagire mwene Data. Rero ndizira mwene Data Anton, beshi muri mwebwe murazi mwene Data Anton. Yamye hano natwe igihe kirekire, ndazi yuko ari umukozi wa Kristo ubwanje, nizira yuko ari umuntu akiri muto yiyeguriye Imana, ntararambika ku ibiganza ku mugaragaro. Ntiyarazi yuko ibyo byabaye bagenzi, murabona ariko ubu ni nk'uko byabaye. Rero tugiye kurambika ibiganza kuri mwene Data Anton, hanyuma tumuha ukuboko kw'iburyo kugufatanya. Imana itegerezwa gukora uguhezagirwa kw'ibango ry'ivuga butumwa. Ibi gusa nibyo kubimenyesha, kandi murazi yuko twizera uyu mwene Data, kandi turamukunda, kandi n'umwe muri twebwe mu butumwa, kandi tumwifuriza kuronka imigisha y'Imana, kandi nibyo tumusabira. Reka dusenge turambike ibiganza byacu kuri mwene Data. Mana mukunzi, uyu muto yicishije bugufi, umukozi wawe w'umutariyano mwamajiri joro kugira arambike ku ibiganza, kandi ahawe ukuboko kugufatanya ku mugaragaro kuvuye ku ishengero. Mwami, ubushobozi bwawe buhambaye burungitse uyu muhungu muto ku mpande z'isi n'ikintu cyose wamuhamagariye, kandi azoshobore kugenda akura abo bantu mucaha n'indwara, kandi agukorere. Mwami, misi yose y'ubuzima bwiwe uzomurongorera, umwereke inzira, ese imihezagiro yacu yobana nawe aho tumurungitse mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhezagire. Sabge? Yo, sindabizi. Turi ku murongo wa telefone. Ibiceri ni mirongo itatu uko umunota. Hoba hariho uyu wundi muntu yari yipfuza? Nimwegere hano muvuga amazina yanyu, uri we bene Data aho muri mikro. Mubabwire gusa nabo bene Data banje. Abo bagabo murizera ubutumwa ko ari ubwo kuvuye ku ijambo ry'Imana. Murabyizera n'umutima wanyu wose? Ni byiza. Kandi murifuza, kandi mwiyumvira ntitubarambike kibiganza. Turifuza yuko mumenya yuko turi kumwe namwe, kandi tuzokora ibishoboka byose kugira tubafashe. Ubu ndifuza bene Data kugira ngo ndabarambike kibiganza nabo, yuko mwoza hano, kandi twese twunamike imitwe yacu mu gihe turambitse kibiganza. Mana mukunzi, hano hari umugwi w'abagabo, ndabarambitse ibiganza byanje kuri umwe muri bo mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana, kandi uzoshobore we wabahamagaye babe abavuga butumwa kugira bazoshobore kubwigisha mwami iminsi yose y'ubuzima bwabo, kandi bigisha ubutumwa ku cyaremwe cyose. Turabahaye ukuboko kugufatanya, kandi turasenga imihezagiro yabo ibe hamwe nabo mwami mu gihe tubahezagira. Turungi kimihezagiro yacu izoshobore kuja mu kintu cyose cyo kwisaho wabahamagariye kuja, bazokore kandi bagukorere mu bushobozi wabahamagaririyemwo, bazoba bahizi n'abakozi b'ukuri b'Imana. Biduhe mwami, kandi tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhezagire umwe wese bene Data. Imana ibahezagire, Imana iguhezagire mwene Data, Imana iguhezagire, Imana iguhezagire mwene Data Thomas. Umwami abane namwe umwe wese. Urukundo rw'Umukiza niko rudukoranije dukundane twese ba Kristo bo ku isi, kuko Imana yadukunze. Mbega si igitangaza? Nimwiyumvire ubu n'abavuga batumwa bangahe bari ngaha iri joro barambitse ukibiganza. Sinari nzi yuko twari kuri uyu murongo wa telefone, abantu bari hakurya bazomba bari kubw'ibyo, sinari ndabizi. Murabona sinari nzi yuko baza gushyira kuri telefone ubu butumwa buto iri joro, ariko turi ubu turasoma ijambo no gusenga, hanyuma tuze kwinjire mu rubu butumwa. Ubwo numva yuko mwemu yera yashatse ko ndabazanira rino joro, kandi ubu ni mu gihe turiko turasubira inyuma mu kubw'igisoma, ndabibenyesha mu kanya. Mureke tuzingure mu guharura igice cya 22, umurongo wa 31, guharura 22 igice cya 31 kubwe gisomwa. Mu gihe muri komara zingurura nimba mushaka gusoma muhasome cyanke muhashira ikimenyetso. Ndashaka mwese munyibuke ubu gushika nsubire kubabona kandi ndizera igihe igihe kinaka muri irici umwami abishatse. Kandi ikintu kinaka nicyashika sije mu mahanga nzogaruka ariko ubu turiko turizera ibyo ukuntu ibi byose bikorana yuko mwemu yera agiye kuturungika ku nzira iyo we yatoranije ubwiwe kuturungika kandi iyo niyo nzira dushaka kubikora umwami abahezagire. Data turegereje gusoma ijambo ryawe wewe uri urari hezagira no kurisiga amavuta kubwo gutahura kwacu tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Igitabo cyo guharura igice cya 22 no ku murongo wa 31. Mazuhoraho ahumura amaso ya Baramu abona uwo mumarayika w'Uhoraho ahagaze mu nzira yasoko inkota aca ajondamika umutwe arapfukama arunama. Ubu mu gusoma ibi gushyiraho icyishimikizo kuri icyo ndashaka gufata icyigwa mbega Imana yoba yigera ihindura ibyiyumviro byayo ku ijambo ryayo. Icyo ni igisomwa cyiza kandi ni ukuri guhambaye dutegerezwa gutahura. Mbega Imana yoshobora kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose hanyuma ikavuga kiti murantunga nabivutse. Mbega Imana yoshobora kuvuguruza ijambo ryayo yamaze no kurivuga. Ubu muri rino tangazo hano icyatumye mpitamwo rino tangazo ni kubera ko ari rimwe mu matangazo ya Bibiliya umusomyi agerageza kubona cyangwa agerageza kuvuga yuko Imana ihindura ibyiyumviro byayo. Ibi byo babimeze cyane nk'uko yahinduye ibyiyumviro byayo kuruta ahandi hantu hose muri Bibiliya. Aho nzi kuko yabwiye Baramu ikintu kimwe hanyuma rero amubwira ikindi. Kandi ubu abantu benshi bagerageje kugira Baramu gusa uyo umupfumu cyangwa ikintu kinaka ariko Baramu ntiyari umupfumu yari umuhanuzi w'Uhoraho. Ubu turaza kuba nk'abaronka intangamarara y'ubutumwa bwa mbere. Isirayeli yari mu rugendo rwabo kuva muri pare bajya muri Palestine bajya bava muri Egiputa kandi umwami yari kumwe nabo kandi umwasi wese yahaguruka agwanya Isirayeli yigizwa kure kuko Imana yavutse ko yorungiza inzuki imbere yabo no kwirukana umwasi igihe cyose bagendeye mu kubaha icyagezwe. Igikorwa nticyari kinini cyane. Abamereki ibigatanya by'icyo gihe ntacyo bari bavutse kuri Isirayeli naho bari bato mu gihagararo ariko bagendera muri ni kuhora hagize. Rero ntacyo bivuze uko aba bagwanya uko bari bameze. Imana yamigabye ngo ijambo ryayo gisezerano ntigigere rinaniza Isirayeli. Kandi Isirayeli yo mu isezerano rya kera ni ikigereranyo cy'umugeni w'isezerano rishasha kuza kuva mu isi kugenda mu ibarabara ugana i Kanani canke Kanani turiko turekerezamwo inganji y'imyaka 1000. Rero ubu turabona ko Mowabu hano ari ikigeranyo c'ishengero kandi Mowabu bari bahejeje gusa kwica abami bamwe bamwe kandi basubije nyo mu mwasi bari bishe byose bafashe igihugu kandi baregereye gushika hafi ya Mowabu. Rero Mowabu ntiryari ihanga ry'abatizera. Mowabu ryari ihanga rikorera Imana imwe nk'iyo Isirayeli kuyakorera. Kandi igihugu cya Mowabu ku ntango cyatangujwe n'umuhungu wa Loti yari yagihawe n'umukobwa wiwe kandi we nk'uwatanguje iryo hanga yari tegurira ibirori byiwe n'ibindi. Yari yarigeze ihanga rikomeye kandi bari biyongereye bongera babandanya biyongera uko. Kandi rero Isirayeli yari urubyaro rwa Aburahamu ntiyari urwa Loti. Isirayeli yavuye muri Isaka Yakobo kandi Isirayeli yakozwe muri iyo miryango 12 yavuye muri Yakobo iyo twise hanyuma Isirayeli kubera yari yaniganye n'umwami kandi mu wabo hano rero kuri ibi hamwe namwe abantu dufatanije biciye ku matelefoni ndashaka ubwa mbere kuvuga ko ntashaka kuba ucira kwiteka kandi ndibaza katari kondi ariko ubu butumwa nahawe negerezwa kudahemukira ubu butumwa atari uko nzi nzoba ndiryaya murabona nsishobora kuvuga ibirenze ibyo nahamagariwe kuvuga kandi ndibaza ko umwasahambaye umugwi wa Gikristo yo Mose ari amashengero ashinzwe hamwe ndabyizera n'umutima wanjye wose ko ari byo bizogira ikimenyetso cya gikoko ndashobora ndibaza ko nshobora kubyerekana mfatiye kuri Bibiliya hamwe n'ubufasha bw'Imana naramaze kubikora ibyo nibyo bizogira ikimenyetso cya gikoko bivuye kwishyira hamwe ry'amashengero kubera Imana ntiyigeze n'igihe na kimwe yemera ishengero riteguwe ishengero rishyizwe hamwe nta na rimwe ntiyigeze abikora kandi igihe cyose umuntu ashyize idini mwemu w'Imana rivamo kandi ntiyongera kurigarukamo baze uwo ari we wese azi iby'akahise cyanke namwe mu by'isomero ubwanyu nta na rimwe igihe bashinga indini Imana ntiyabishiburira kure igihe bashinga idini Imana yabishiburira kure kandi niho ryagiye niho ryagumye kuva icyo gihe igitigiri cy'abanywanyi cyabaye cyishe ariko ntibigeze bagira umubyuro wa mwemu ntibongeye na rimwe mu wabo hano nubwo bwoko kubera bari hanga rimwe hamwe mu gihugu cyabo bwite bari nk'abari mu idini ryabo kandi hariya bari bafise ibyo kwemera kwabo bwite kandi ukwemera kwabo kwari kumeze nk'ukwemere Abisirayeli bari bafise bari abanyamuwabo kandi bizera Imana Yehova ariko bari umugwi w'abantu uri hamwe kandi rero nk'uko baserukira ishengero isanzwe Isirayeli iserukira ishengero ryo muri mpemu mu rugendo rwabo rero Isirayeli ntiyari hanga rishyizwe hamwe igihe cyose bakurikira Imana abari degembya bashikira ahantu bakavantara ntibari bafise ahantu ho kuja aho inkenge y'umuriro yaja bajana nayo ntibari hanga rishyizwe hamwe bari bafise icishimikizo hagati yabo kubera ugukebwa baguhawe biciye mu byagezwe by'Imana ariko ntibari hanga rishyizwe hamwe muri icyo gihe naho bari bagwiriye kandi bagahakana Mesiya wabo kandi rero ubu turabona iminsi yose igihe izi mpemu zisanzwe n'impemu zo muri mpemu impemu z'amashengero hamwe n'amadini iyo zihuye hama hariho iminsi yose kugwanyana ntibyigeze bibura hariho iminsi yose kugwanyana kubera turabona ko haba harimwo ishari kandi aho muri iryo shari biza n'ibigereranyo by'umubiri ibyiganano kandi turabibona uyu munsi nk'uko byari bimeze icyo gihe iyi Imana ikoreye ikintu umuntu wese acagerageza kwigana icyo Imana ikoreye uyu muntu murabona bitera ihiganwa kandi bikazana ibintu by'isi kandi iyo batabishobora uruhande rundi kuronka inyishu zo muri mpemu rero baca babyitwaramwo mu buryo bw'ingufu za politiki canke baca basubiriza ikintu kinaka kugira bonone ibyiyumviro by'abantu kugira ngo bategure abigishwa b'inyuma yabo nibyo byabaye neza neza ku itanguriro nk'uko Kayini na Abeli bose bari abahungu hano ku isi kandi igihe Abeli yaha Imana ishikanwa ryiza akurusha iryo Kayini kandi Imana ikemera Abeli mu kumanuka no kwemera ishikanwa ryiwe ibyo byateye ishari Kayini kubera yagiriye ishari mwene wabo wiwe kandi yishe mwene wabo ibyo byatanguye ku itanguriro igihe by'umubiri n'ibya mpemu yamara Kayini na Abeli basenga Imana imwe bose bubatse ibicaniro bimwe kandi bose basenga Imana imwe mu ishengero rimwe ku gicaniro kimwe ariko Kayini kubwo kwiyumvira k'umubiri yazanye ibyamwa byo mu gihugu kandi abitanga ku gicaniro nk'ikimazi yiyumvira ko by'ukuri ibi byobaye inyishu ku mana kubw'impongano. Rero yarabishikanye nk'uko abantu biyumvira uyu munsi amapompe ayo Adamu na Eva bari bari ariyo yateye icaha. Kandi ikindi ndibaza ko ubu bavuga ko ari umukoma manga canke ikintu nk'icyo abo bamwe muri bo bavuga ntihaciye kinini ko yari ikindi kintu. Rero ariko Abeli yari afise ikimazi kibereye, yari abizi, yari amaraso yakoze ibyo. Rero nicyo gituma yazanye umwagazi w'intama kandi k'Imana yemera iciwe. Rero Abeli kubwo kwizera, kubwo guhishurika, nta yindi nzira yari iriho, nta Bibiliya yanditswe yari iriho. Rero murabona itanguro ry'ukugororo n'ukuri kw'Imana guhishuye, kandi ishengero ryose ry'Imana nzima aryubakiye kuri ibyo. Yesu umunsi umwe yamanutse umusozi yabwiye abigishwa biwe ati, bavuga ko ndinde jewe umwana w'umuntu? Bamwe bavuga kuri Mose kandi abandi nabo bakavuga kuri Eliya, ko kandi uri Yeremiya cyangwa umwe mu bavugishwa n'Imana. Yavuze ati, ariko mwebwe muvuga ko ndinde? Aha ni igihe intumwa Petero ahumekewe n'Imana agizwe muzima, namwe muyera yakoze irya tangazo ry'igitangaza ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Muraba iryo tangazo, uri umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko ata w'inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mu ijuru uri Simoni Petero. Kuri urwo rutare, urutare ubu gato ryivuga iti kuri Petero urwo rutare ibuye ritoyi, kandi abapolisi bavuga bati kuri Kristo urutare. Si ukuba uwitandukanya, ariko hari uguhishurirwa Petero yari afise y'uwo yari we. Nta muntu aza kuri jewe, niko Yesu yavutse, kiretse Data mukwegere, kandi abo Data yampaye bose bazoza kuri jewe. Uri Kristo umwana w'Imana nzima. Uri umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mu ijuru. Kuri urwo rutare nzokubaka kishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Ijambo rihishuwe na mwemu. Murabe Abeli mu kwizera Imana yatanze ikimazi ciza gusumba, kandi uwizera mu mubiri yiyumviriye ko byari bikorwa by'ibiganza byiwe, ko kandi byamwa byiwe n'ishikanwa ryiwe ryiza yazanye ko Imana yogemera, kandi byateye uguhangana. Turabona ko Aburahamu na Loti bategerejwe guhangana. Turabona ko Mose na Datani Kora bagizi uko guhangana nyine. Mose umuhanuzi yagenywe hamwe n'ijambo ry'Uhoraho, yagaragaje ko yatorewe ku murongozi w'icyo gihe, kandi ko Aburahamu yari yasezeraniwe ibi bintu byose, kandi ngaha Mose yakoze neza neza iby'Imana yavutse ko byobaye byoshitse. Kandi Kora yari umunyamubiri yashatse gushinga idini muri bo, yashatse kugira umugwi w'abantu, kandi Imana ntikorana n'abantu nk'uko byerekana hariya nyene muri ibyo byanditse. Ikigeranyo cy'urugendo uno munsi ko idini atari cyo Imana yategekanije, kuko ako kanya Kora abikoze yabwiye Mose ati urishyira hejuru cyane. Mu yandi majambo, ikoraniro ryose ni igera. Ehe, uvuga ko ari wewe wenyine uruwera, nta burenganzira ufise bwo gukora ikintu na kimwe nk'icyo. Ugerageza kwigira wewe ubwawe umuntu umuntu akahambaye. Twese turabera, twese turi abana b'Imana. Hanyuma Mose ahindukiza umutwe wiwe gusa, hanyuma arigira yavuze ati Uhoraho nkora iki? Imana ivuga ati niwitandukanye nawe birahaye, nduhijwe n'icyo kintu, kandi si yaramumitse. Murabona hariya hariho guhangana, igihe umubiri uhuye hamwe n'imwemu hariho hamaho guhangana. Igihe Yuda yahuye na Yesu, aho hobaye guhangana, umwe umwana w'Imana n'uwundi umwana wa Satani, neza na neza nka Gahini na Abeli. Hariya hariho guhangana igihe bahuye, umwe muri bo yari umunyabigega n'uwundi yari umwungeri. Nk'uko biri ubu tuza muri iyi minsi, ku kintu cyo kimwe ubugira kandi amadini y'umubiri agereranywa n'umugeni wa mpemu wa Kristo. Umugeni wa mpemu wa Kristo aratandukanye cyane n'amadini y'umubiri kugeza aho atakuringanizwa na kumwe muri bo hama namba ubu mwihwetse umunyamubiri agerageza ibihe byose kwigereranya n'uwa mpemu ariko nka Yakobo na Esawu ntibashobora gukora ntibishobora rero kubijyanye no gukora ibikorwa byiza nize yuko Esawu yari mu bisanzwe umuntu mwiza gusumba Yakobo mu maso y'abantu yagerageje kwitaho se uwari impumyi umuhanuzi kandi ibi bintu byose yagerageje gukora ariko yamara Esawu ntiyiyumviriye ko ibyo ari byo bikorwa by'umubiri yiyumviriye ko we yoshoboye kwinjira bijyanye n'ibyo yakoze gukora ikintu kinaka cyiza ku wundi icyari cyiza ariko yako umutima wiwe wose kwa rukoronka buriya busamuragwa kandi nico kintu Imana yamenye muri we cya mpemu murabe kandi nico ituma ibihe byose umubiri yanka wa mpemu cyatumye Kayini yanka Abeli cyatumye Kora yanka Mose cyatumye Yuda yanka Yesu ukandi uko niko bigenda bituma umubiri yanka uwa mpemu neza neza nka Kayini ku itanguro ya Abeli umwe uwo Imana yakiriye ikimazi ciwe kandi bagerageza kubahonya naho bagerageza kubahonya bagerageza guhonya ikintu ari cyo cyose kuko atakindi atari ishari ryatanguriye muri Kayini hanyuma ryemezwa ko ryari ishari kandi nicyo kimwe n'uyu munsi igihe umuntu w'umubiri n'uwa mpemu bahuye hamwe ryemeza ko ari Satani nta yindi nzira kubera ishari riva kwa Satani hanyuma rikaza no kwigana ukuri umuntu umuntu akagerageza kwigana ikintu kinaka kitariho bitagenewe gukora mbega ni bangahe muri ibyo bintu tumaze kubona muri iyi minsi ya nyuma yo mana we bingana gute rero tubona ko Imana si bihe byose ihindura iciyumviro cyayo ku ijambo ryayo ry'inkomoko ariko uwo ihamagara niwe igena nta wundi ashobora gufata kijya kibanza ntawe ushobora gufata kijya kibanza cya Mose uko bakora bangahe bohaguruka n'abadatani bangahe uko byori bimetse kose Imana yahamagaye ariko rero namba abantu badashaka kugendera mu bugombe butunganye bwayo ifise ubugombe bw'akagobero izokureka ugenderemo murabura byemera nibyo ariko izotuma bikorera mu cyubahiro cyayo mu bugombe bwayo butunganye rero namba wo kwipfutsa neza nko mu itanguriro nibwari ubugombe bw'Imana butunganye ko abantu bavukira ku isi biciye mu mibonano y'ibitsina oya mugenzi Imana yaremye umuntu imukura mu mukongo w'isi yahumekeye impemu z'ubuzima muri we hanyuma acika ubugingo buzima yakuye mu rujya mugabo umufasha mazi muremera umugore ubwo bwari ubugombe bw'Imana bwa mbere kandi bw'inkomoko ari ikigihe cyahacinjira kandi kigakora ikintu cyakotse rero yemereye umugabo kurongora umugore byemewe n'amategeko no kuronka abana n'umugore mugwire kandi mwuzuze isi rero namba ari ubwo buryo mugiye kubikora ariko murabona ntibwigeze ubugombe butunganye bwayo kubw'ibyo bintu byose byagize intango bitegerezwa kugira iherezo icyaha cyose gitegerezwa kuzimangana icyaha cyose gitegerezwa kukugwaho kubw'ibyo mu nganji y'imyaka 1000 hambaye ukutsuka kutsoza ntituzotegerezwa gusubira akuvukira muri bo ba data na ba mama ariko Imana nk'uko yakotse mu itangurizo hamagara umugabo mukuye mu mukungugu w'isi n'umufasha wiwe hamwe nawe nibyo no muri ubwo buryo yakotse ku itanguriro kubw'ibyo rero Imana ntiyigera ihindura iciyumviro cyayo ku kintu icyo ari cyo cyose ariko izokwemerera kubandanya ubu iyi nzira ni ndende gushika ku cyo nshaka kuvuga ngaha kuri ibi ariko kandi ariko nshaka ko mubitahura murabona Imana izokwemera gukora ikintu kinaga kandi naguhezagire mu kugikora ariko naho biruko si ubugombe bwayo butunganye Imana yaremeye Isirayeli gufata icyagezwe mu kuva igice cya 19 igihe ubuntu bwari bwamaze kuba umuhanuzi inkingi y'umuriro umwagazi w'intama w'ikimazi ubushobozi bwo kubohorwa ariko baririye icyagezwe nibwari ubugombe bw'Imana ariko byarinjijwe kubera umuntu yabishaka kandi yavumwe n'icyo cyagezwe nyene yashatse nibyiza kuruta ibindi byose kugira ubugombe bw'Imana. Nibyo yatwigishije. Ubugombe bwawe bube, ubwami bwawe buze, ubugombe bwawe bube. Dutegerezwa kubaha twebwe ubwacu ubugombe bwayo n'ijambo ryayo. Nturi cekeranye gizere. Ntugerageze kurondera uburyo bwo kuricisha ku ruhande, rifate gusa uko rimeze. Benshi cyane bashaka kurica iruhande gufata iyindi nzira, kandi igihe ubikoze wisanga ubwawe wabandanije ubona Imana iguhezagira, ariko ukorera mu bugombe bw'akagobero kandi atari ubugombe butunganye bwayo bw'Imana. Iravyemera nk'uko navutse, ariko ntizoreka ngo bibe ubugombe bwayo butunganye, ariko izotuma bikora bikora kugira ngo byubahiritse kandi bihezagire ubugombe bwayo butunganye. Kandi kubyara abana biciye mu mubonano w'igitsina ni kimwe muri ibyo. Ubu murabe mu wabo bwa mbere ryari ihanga ritemewe, ryatanguye mu buryo butemewe. Yamara na se yizera n'umukobwa wi yizera neza na neza niwagereranye ibyo, kandi ukoresha ubwenge bwamwe ushobora kubona rijya dini riri hariya bigaragara neza. Atankika murabona icyo kintu cyose sico na gatoya, kandi murabe icyo cyazanywe cyatanguye kujya. Ntigishobora na rimwe kuguma mumubumbe wa sheregi kuguma gusa kizunguruka cyongera gisubira. Ufata ikosa rimwe maze utangure kuri iryo kosa rimwe, kandi uzoguma gusa ugenda kimwe inyuma y'ikindi, kandi ikintu kimwe gisa n'ikindi byose inyuma y'ikindi. Kandi uko niko ishengero ryatanguye, uko niko ryatanguye nikaya Roma, igi ishengero katolika ry'i Roma mu ntango nyene iyo ryavuye ryari Pentecote, ariko igihe bitunganye ne maze bakinjiza iby'abantu bakomeye mu ishengero batanga gukora kuvuga ibisabisho, kuvuga ishapure yabo no gusengera abapfuye n'ibindi bintu byose. Ari kandi rero byatanguye kuzunguruka biva mu ikosa bica kurindi gushikaho urabaho byagiye. Nta buserukizi na bumwe bwa Pentecote muri ibyo, nta gatoya. Murabona nikosa rimwe giyongera kurindi, giyongera kurindi. Hari ikintu kimwe cyo gukora n'uguhanagura byose no gusubira ku ntango. Igihe Martin Luther yatangura hamwe no gutsindanishirizwa, iri ryotegerejwe ku bishengero Luteriano ryateye imbere cyane. Murabona namba Luther igihe yitunganya nk'idini nishobora gufata ukwezwa kwa Wesley kuko yari yitunganije nk'idini. Kandi abo bagabo ntibo byemangiye kubw'ibyo mwemu yarabivuyemo. Rero mugwe wa Loti ngacanye mu wabo yari umwana w'umukobwa wa Loti kivyagwa mu ntango. Rero murabe nk'ishengero risanzwe mu wabo rigeranwa n'idini risanzwe. Isirayeli igeranwa n'ishengero rya mwemu. Isirayeli hari ishengero ry'ukuri, yari umugeni wa kijya gihe yahamagawe ngo ave muri Egiputa, kandi yagaragaje yuko kwa rukuri. Itegereze iyo bo aba babiri batsa hamwe, bombi batanga ikimazi kimwe, bose barubaka, babonye ibicaniro ndwi, bose batanga ikimazi cyogejwe ikimasa, kandi baranatanga intama bashinga intaye yuko hariho Mesi yagiraze. Kubyo umuntu yofatira ko bombi bari bameze cyo kimwe neza. Isirayeli hariya mu kiyaya, Mowabu hariya ku musozi, kandi Mowabu yari afise ibicaniro ndwi. Isirayeli ifise ibicaniro ndwi, Mowabu n'ibimasi ndwi. Isirayeli yari ifise ibimasi ndwi, Mowabu yari afise imfizi z'intama ndwi, bisigura ukuza kwa Mesi. Isirayeli ifise ibimasi ndwi, itandukaniro ryari hehe? Kubyo umuntu yofatira ko bombi bari mu kuri, ariko murabona Mowabu ntiyari afise icyemezo cy'Imana hamwe nabo, bari ihanga ryihariye umugwi w'abantu bazwi. Ariko Isirayeli yari ifise umuhanuzi hamwe nabo, bari bafise igitandara cyakubiswe ku bwabo, bari bafise inkingi y'umuriro, bari bafise inzoka y'umuringa kubwo gukira indwara, bari bafise umugisha w'Imana, bari bafise imihezagiro y'Imana itembera muri bo, kandi bari abana b'Imana abahamagariwe gusohoka. Rero ibyo tubona bigiranijwe neza ngaha muri aya mashengero y'umunsi. Nk'uko siko Mowabu yari imeze, Isirayeli yari ingenzi kuva kavantara, aho iyo nkingi y'umuriro yabajyana bajyana nayo. Mowabu si uko yari bari bibereye mu madini yabo hariya mu ihanga ryabo, ntibahavuye bagumaho nyine. Bari bafise abantu rurangiranwa babo, bategeka ibintu uko byotegerejwe kugenda kandi bari bafise abahizi mu ntambara bari bafise abagwanyi bari bafise umwami wabo bafise uwo amategeko yavako nabandi ariko mo wabo yabonanye Isirayeli kintu bo batari bafise babonye ubushobozi buhambaye muri Isirayeli kandi yari umuhanuzi kandi uwo muhanuzi yari Mose kandi bamenye yuko igihe intambara itagenda neza baduza gusa ibiganza byiwe bakabigumiza hejuru hariya maze intambara igahinduka rero bo ntibari bafise nk'ibyo kubw'ibyo bagerageza kubihuza na politiki no gukwega kwega kwa politiki batumye mu kindi gihugu bajya kurondera umuhanuzi ngatse hari kugira ngo bashobore kuronka umuhanuzi maze baronye ubushobozi hagati yabo nka kujyanye n'Isirayeli yari ibufise hagati yabo murabona ikigeranyo cy'umubiri murabona kubona ishengero ry'umubiri uyu munsi byakoze ikintu nk'icyo nyine itegereze rero bompi batoronka abahanuzi ubudasa gusa bwari Mose umuhanuzi w'Imana umwami wiwe yari Imana aho niho yaronkera amategeko yiwe ijambo ry'Uhoraho kandi Baramu nawe yari afise umwami kandi uwo mwami yari Baraki umwami w'imo wabo kandi aho niho yaronkera amategeko yiwe n'imihetsagiro yiwe rero mo wabo yabwiye Barakati ingo canke Baramati ingo umumvumire ririya hanga kuko buzu isi yose baraza gusaba gatikitsa byose nk'uki nka irishi ibyatsi yavuze ati ingubu kandi ndumva yuko ushobora kuvuma ushobora guheza giro icyo ukora cyose kiremerwa rero dushaka kumenya yuko uyu mugabo yari umuhanuzi yashizweho n'Imana ariko yagurishije ubusamuragwa bwiwe kubw'imvo za politike nk'uko nyine ishengero ryabikoze uyu munsi nka Luteri Wesley abapanekodi n'umugwi wabo wose bagurishije kubw'ibyubahiro mu madini yabo Mose munsi y'Imana Baramu munsi ya Baraki yamara abo bahanuzi bome bari abantu bahamagawe n'Imana kandi bome bari bo muri mwemu muri abo budasa umwe wese yari afise umutware uwa Mose yari Imana uwa Baramu yari Baraki itegereze ngaho inge n'ibya mwemu bikoreshwa kugira ngo byemeze yuko iby'umubiri ari binyoma Mose yatumwe n'Imana mu bikorwa byiwe yahuye kandi ahangana n'uwundi muhanuzi w'Imana murashobora kubyiyumvira Mose yahamagawe n'Imana yashyizweho n'Imana ahagaze mu gikorwa cy'Imana yinjira muri uyu mugwi ugendera ku mategeko ukanye kandi uhangana n'uwundi muhanuzi w'Imana icyo Imana yari yarahetsagiye kandi yashyize ko ni gute wovuga ubudasa bompi bari bafise abahanuzi Imana yavugana n'abahanuzi bose kandi bamwe muri bo bavuga bati Imana yavuze itikora iki Imana yavuze ati kora kiga rero ibyo sindabikekeranya ariko ntibijyanye n'ijambo ry'Imana umuhanuzi naho iyo bari umuhanuzi yateye umurongo abantu barahendwa nk'uko yo uyu mwene data ashobora gukora ibi n'uyu mwene data ashobora gukora biri kandi bihaga hakana ijambo naho nogira indimi z'abantu n'iz'abamarayika naho nzogira ingabire ngashobora gukuraho imisozi naho notanga ibyanje byose ngo ngaburira boro yamara ntacyo nobandi benshi bazombwira ko urujya musingo mwami sinavugishwa n'Imana mu izina ryawe sinasenda amadayimoni mu izina ryawe sinakora ibitangaza mu izina ryawe niho nzobabwira nti ntawe nigeze mbamenya mviraho mwankora biziramwe ikigabitanyu n'iki n'ikintu kinakuzi kutegerezwa gukora ari kiza gukora ariko yamara ntugikore murabona uko bigiye kuba muri iyi minsi yiherezo umviriza umurongo wose niyo yari intumbero yanjye iri joro Nari navutse ko nasohotse saa tatu z'ijoro ariko ngiye gucerekwa gatoyi nkumbure raba niyo yari ntumbero yanje yose kubereka uyu murongo kubwa ijambo ry'Imana murabona ko kw'Imana itegerezwa gufata ijambo rya kugira igume ari Imana ubu tubona ko bomi bari abantu bamwemwe bomi bari abahanuzi bomi bari barahamagawe kandi Mose neza neza mu gukora igikorwa ciwe n'inkingo y'umuriro nshashi imbere yiwe buri munsi mwemu w'Imana hejuru yiwe ari mu gikorwa hano haje uwundi mukozi w'Imana yitwa umukozi w'Imana yahamagawe n'Imana umuhanuzi uw'ijambo ry'Imana rizako yari mu bintu bigoye nta muntu yari guharira kuwo muntu yari uw'Imana uw'Imana kuko bibiliya ivuga ko mwemu w'Imana yamuvugisha kandi yari umuhanuzi ariko murabona igihe yari afise inyishu y'ukuri y'Imana ntiyayemeye ntiyabimenye rero yagiye guhangana na Mose rero baramu yarondera ubugombe bw'Imana n'umutima wiwe wose rero igihe aba bantu bahambaye baje kandi bakamubwira bati baramu Baraki umwami yaturungitse ngo ugende iwe ubunyene kandi uvumire ihanga ry'Abisirayeli kuko bakwiragiye ku isi yose kandi ko ubu bariko barankikuza ngo bangwanye kandi barafye ubwami bwose bwo hirya no hino nepfo yaho rero ubu dushaka kutse kandi uvumire ihanga kuko ndataura ko iyo uvuye uwariwe wese aravumwa rero murabona yari umuntu w'Imana uwo uhetsagiye arahetsagikwa yari umukozi w'Imana kandi baramu rero nk'umuhanuzi yibaza ati hari ikintu kimwe gusa nkora kandi n'ukurondera ubugombe bw'Imana iyi ni inshingano y'umuhanuzi iyo yahamagaye ngo arabe umuhanuzi ubwa mbere mbega umuhanuzi ategerezwa gukora iki kurondera ubugombe ijambo ry'Imana ategerezwa kubikora kuko nk'umuhanuzi ijambo ry'Imana riza kuri we bavuga bati yemwe nturi umunyateolojiya nta na rimwe bibiliya bivuga ko ijambo riza k'umunyateolojiya nibo baryonona ijambo riza k'umuhanuzi w'Imana kandi hano hari umuntu yari umuhanuzi w'Imana igihe yari ahawe akazi guhabwa akazi ngo agende avumire indi hanga ry'Imana mumenye yagiye kurondera ubugombe bw'Imana kandi yashaka kumenya ubugombe butunganye kandi Imana yamuhaye ubugombe bwiwe butunganye kuri icyo kibazo ubugombe bwiwe butunganye yarabumuhaye mbega ubugombe bwiwe bwari iki ntugende iryo ni ryo jambo rya mbere ry'Imana ntujane nabo ntusomborotse ihanga ryanjye riko rigendera mu nzira zanjye ritunganye niko biri uno munsi bashaka gutukana guharira na buri kintu cyose kindi gihe babona mwemu w'Imana akora hagati yanyu kandi bagerageje kuva kera kumunigira mu meshi ariko uko barushiriza kumunigira mu meshi niko akura ntushobora kuvumisha Imana yahetsagiye gusa ntushobora kubikora rero murabona uko ryari ihanga ry'Imana rero uwo mahanuzi naho yari hariya kandi yahawe akazi n'umwami yakorana n'abavugangwa n'abandi kandi ijambo ry'Imana riza kuri we yari yarondeye ubugombe bw'Imana kandi ubugombe bw'Imana bwaramwishyuye kandi bavuga buti n'uvumira ihanga nararihetsagiye ubu nta munyateolojiya munsi y'ijuru ashobora guhakana ubutumwa turiko turigisha ariko ko buri neza neza ijambo ry'Imana neza muri iki gihe Imana yaragemeje mu kintu cyose cyavuzwe cyane cyakozwe yaragerekanye karukuri ubu nta munyateolojiya nta musomyi wa bibiliya nta muhanuzi ashobora kuraba muri iryo jambo namba ari umuhanuzi azobona ikintu kimwe ariko namba atabonye ikintu kimwe ivyo vyerekana ko hari ikintu kitagenda neza ku avuga uti emwe yo ntushobora kubifata ukundi na Baraki kwari uko baramu murabona ariko Imana yerekanye Mose none rero icyemezo cyari kihe ijambo ry'Imana kandi yarumvise ingingo y'Imana yumvikana kandi tahuritse ntugende ntugerageze kuvuma ibyo nahetsagiye abo ni ubwoko bwanje ariko muzi ni kindi ubwa mbere ho baramu ntiyakunda abo bantu yoho mbega hari babaramubanga he kwisi muri iki gihe ntiyakunda uwo mugwi uhereye mu ntango rero mu nyuma yaronse ingingo itahuritse y'Imana ntugende ariko murabona aho kubikora byari bimwe nka Kayini nka Kora yarafushe kandi we yarondera impamvu yo kugenda uko byari bimetse kose raba icyicaro cidini ciwe amaze kurunga ikinyishu ati oya sinibaza ko nzomanuka sinibaza ko hari ikintu na kimwe nzokorana nabo sinzogira impari nabo bantu kuko Imana yamaze kumbwira ko ari ubwoko bwayo kandi sinibaza ko nzogenda ese iyo aba yarahagarikiye aho ariko mu mutima wiwe ntiyabakunda murabona nibarabo mugwi wiwe kandi ikintu cyose kitari mu mugwi wiwe ubwa mbere ho nticyari kizima murabona kandi yaba rabiye hejuru ati hari ibintu bimwe bibi aho ababo bantu bakoze atanye kimana yeri zopfama abantu nkabo bo ntibazi gusoma no kwandika ntibize nkatwe turi abantu bazi ubwenge kuruta yo bavuga ko bakorera Imana ariko nimubarabe ni ubwoko ki umugwi yemwe umugwi wabaja wabatobanga ibyondo abanyegiputa birukanye bashimana ntiyogira hihuriye na kagwi ekabanyamwanda nkako ntiyashoboye kubona igitanda cyakubiswe n'inzoka y'umuringa iyo nkingi y'uhoraho yagerageje kubacira urubanza yisunze imico ntiyashoboye kubona umuhamagaro wo hejuru w'Imana kubwo buntu kubwo gutoranywa bari mu rugo murongo kandi hamwe n'ijambo ry'Imana akandi gihe yashaka kubavuma Imana yavuze iti nubikore nabanje bareke ntubakore ko rero uwo mugabo yahindukiye asubira inyuma ubu rero itegereze icyicaro gikuru cy'idini giwe nubwo yasubiye inyuma barungitse umugwi uhambaye mukosha ubuhoho bashobora kuba ari ubwoko bunakaho kuba ubunywanyi basanzwe bishengero birashoboka ko abara bahinga mu byitsegwa baje icyo gihe bashobora kuba barabasenyere cyangwa abarongozi b'idini ku rwego rw'akarere kuri bose yarungitse umugwi mwiza kurutwa kandi umugwi ukomeye wosha kurusha umuntu yitsa amashure menshi kurusha gatoye kandi yoshobora kumusigura umugambi neza kuruta yashobora gutuma byumvikana murabona nibyo Kayini yakoze yakoresheje ubwenge nibyo Kora yakoze yakoresheje ubwenge si uwo akoresha ubwenge dukuraho ibyiyumviro by'umuntu twizera Imana ko byogenda kose twizera Imana ntidushira ubwenge mu by'Imana ivuga ntidushobora kubishyira mu ubwenge utegerezwa kubyemera kubwo kwizera kandi ikintu cyose uzi si ngombwa yuko usubira gushyira mu ubwenge sinzi ukabikora ndizera gusa kwabikora sinzi ingene azoshyitsa ibyasezeranye ko yavuze akazobikora ndabyitsa ndabyemera nisunze ko nizera ko ari ijambo ry'Imana uvuga uti yemwe ibyo ntabyo ushobora kwinjitsa sinzi uko nzoshobora kubyinjitsa ariko yavuze ati bivuge ndibuka umwungere wanjye w'umubatisa yambwiye ko ati yewe Bili uzobwira ubutumwa inkingi mwishengero ariko wibaza ko hari umuntu n'umwe azumviriza ibintu nk'ibyo navuze nt'Imana yarabivutse uzobigenza ute n'amashure ndwi gusengera abami no kuvuga ubutumwa ku isi yose navuze ni sinzi uko nzobikora ariko yarabivutse kandi byo kuri jewe biramaze murabona yarabivutse sinzi uko bizokokwa yavuze ati wibaza yuko abantu bo muri iyi minsi ikomeye bo isi ikomeye y'abanyabwenge ugiye guhagurukira kugwanya kucerekeye gukira indwara kuva ku Mana n'ibindi wibaza ko bazobyemera navuze ni si anje no kumenya nimba babyemera cyangwa batabyemera navuze ni igikorwa cyanje no kubyigisha ibyo nibyo yambwiye yavuze ko azobana nanje kandi yara mbari igico bizokora kandi byakoze neza neza ibyo yari yavuze ko bizokora ubwa mbere fata ibiganza byabo hanyuma hazogira igihe uzomenya nibanga ry'umutima wabo kandi narabibabwiye kandi byagenze uko bikora bite kugenza ubusinzi ukabikora uko bikora ntibindaba birakogwa gusa ninde yoshobora gusigura igihe Imana yabwira Eliya duga hariya haruguru hanyuma wicare ku musozi maze nzokugaburira nategetse bibikona bikugaburira nigute igikona gishobora kubona igice cy'umutsima n'igice chief bitetse hanyuma kikabizanira umuhanuzi ibyo birengeye ikintu cyose ntushobora gusigura sinibaza ko namwe mubishoboye cyane nta n'umwe abishoboye ariko yarabikotse ibyo nibyo byonyine byari bikenewe yarabikotse kandi uko n'ukuri kuri ibyo uko yabikoze sindakunze ntibindaba ariko yarabikotse uko yaremye isi sindabiza ariko yarabikotse uko yarangitse umwana wawe sindabiza ariko yarabikotse uko yatutse mu afisi sindabiza ariko yarabikotse ni gute yacunguye sindabiza ariko yarabikotse nibyo yarancunguye ate sino kubyara ariko yarabikotse yankijije gute sindabiza ariko yarabikotse yasezeranije ko azobikora kandi ashitse ijambo ryiwe rero Baramu yarakwiye kubimenya kandi yarabizi neza raba uyu mugwi wosha kurutu hambaye waraje wari mwiza kuruta gute bari bafise ingabire nziza kuruta kandi si ibyo gusa bashobora kumuha mahera meshi kuruta kandi bashobora kumuha igiti cyiza kuruta uburetse ku umukozi w'Imana sanswe mwidini tuzokugira umurongozi wa karere urabona ibyo tuzo hari icyo tuzogu ukorera hamwe gusa opana abo bantu hariya ukabihagarika yo bamuhaye igiti gikomeye bati uko uhetsagira bati urabizi ndashoboye kukuduza mwitegerezaho akura amajambo yiwe umukuru w'igihugu niye Mose yakura amajambo yiwe ku mwami w'ijuru umwe yari jambo gisezerano ry'Imana nzobajyana mu gihugu cya sezeranywe kandi nta muntu azobahagarara imbere nzorungika amavubi imbere yanyu kandi nzobirukana kubi buryo gushika ububavu kandi mugiye gufata igihugu naramaze kukibaha mubandanye mugifate nicanyu kandi rero murabona uwo niwe Mose yumviriza kandi uyu mugabo yarumviriza gushikaho byashitse ku kintu kinaka yagiriye ishari mu mutima wiwe bwite kandi rero icyo gihe yagiye ku mukuru wiwe wibyidini murabona muraba igihagaro cyiza gusumba yavuze ati urazi ko nshobora kukuduza nzokududuje mu kibanza cyiza gusumba nzogukorera byinshi nzokongereza umushahara wawe nzoduza amaheru hembwa rero igihe yamuha ibi byose byaramuhumishije niba baramubangahe bari mwisi iki gihe abo ku mpamvu y'igiti cyiza gusumba ishengero ryiza gusumba isezerano ikintu kinaka igihe umuntu yugurutse amaso ku ijambo n'ibikorwa by'Imana kandi uwo muntu mwiza yohejwe azotangura nk'umukozi w'Imana kandi arongora ikoraniro ryiza ahetse igihe yerekwa umubatizo wa mpemu yera bamwereka umubatizo mu izina rya Yesu aricyo cyanditswe n'uburyo bw'ibyanditswe bwonyine bwo kubatiza rero igihe babimweretse ikindi akandi dini ritsi ko rigiye kumutakaza niyatangura ibyo bamuha igiti cyiza gusumba no kumuhindura igiti cyo mu ishengero murabona inyigisho z'abaramu za kera ubugira kandi neza neza nk'uko zari ku ntango rero ujya muntu asoma ijya bibiliya ntashobora kuyisoma kiretse abona ko uko ari ukuri nta n'umwe yigeze abatizwa akoresheje amatazirano ya data mpemu yera n'inyigisho za katolika ariko isi inyigisho za bibiliya nta muntu muri bibiliya yigeze abatizwa cyane mu myaka 300 inyuma y'urupfu uko intumwa ya nyuma akiretswe abatizwa mu izina rya Yesu Kristo ishengero katolika niryo ryabitanguye n'abandi basigaye bose babice ngo kandi umukozi w'Imana wese asoma no kwiheza ibyo arazi uko ari ukuri ariko kubwo kuvuga ngo kugumya igihagararo ciwe kwiyumvirwa neza birushirije mu bantu agiranira imyumvikano hehe yemwe uvuga uti Imana imuhezagire atankeka bamwe muri bo barose ingabire yo gukiza indwara bamwe muri bo bagira ibikorane bihambaye kandi byakubise neza mu maso yabo baronka mu ijambo ry'Imana iyo nyishu nyene wewe cyangwa umuntu wari we wese yoronka Imana nihinduka murabona icyo shaka kuvuga baramu kugira ngo aronke igiti cyiza gusumba niko yiyumviriye ubu muraba igihujya mugwe mwiza gusumba wagaruka uhukuri baramu ngaha yafashe igisomwa kitari cy'inkomoko murabona yavutse umugwe mwiza kuruta wagarutse ategerezwa kuba yaravuze ati muve mu maso nababwiye ijambo ry'Imana mugende ibi ni kuhora hagitse ariko murabona ingabire ni kuba umuntu avuga ngo abirushirije yo Yesu ukuntu bikunda kubikora tuzokurungika ku isi yose tuzoguhindega idasanzwe tuzogushigikira ibikorane by'abantu hose gusa niwa yo murabona turazi ikijambo rivuga turazi cy'Imana yavuze tuzogumana n'ibyo kubyifashanyo y'Imana murabona ntacyo bitwaye ubwoko w'ubuhe bw'isezerano n'ibyo ushobora kuri habingana gute nibanga ibi bigacanye ibyo bindi ushobora kuzana dushaka uko nikora hagize n'ibyo yavutse ngaho bwa mbere yemwe ishengero ryavuze riti ibyo nibyo hanyuma dushaka iby'Imana yavutse ku itangiriro kandi kongera kicyari cyo cyose cyangwa gukura kicyari cyo cyose n'izina ryawe rizokugwa mu gitabo cy'ubugingo kongera kijambo rimwe kuri iryo cyangwa gukura kijambo kuri iryo dushaka ibyo yavuze atari byo ishengero ryavuze ibyo muhinga Jones yavuze ibyo umuntu umuna kawundi yavuze dushaka ibyo ni kuhora hagitse yavuze ibyo jambo ryavuze ariko rero tubona bara mu mukozi w'Imana kandi beshi muri bo bantu baratangura kandi baregeranywa n'Imana ba kandi bakavuga ijambo ry'Imana mu bintu byinshi ariko iyo hageze kuri kuzuye ntibazobikora mwitegereze nga ubwa mbere ho nk'umuhanuzi w'Imana niyo tegerejwe kuba yarinjiye mu mugwi nk'uwo niyo tegerejwe kuba yarajanye nabo ariko itegeretse kubera kurondera kuvuga murabona kugira ngo yiremeshe yavuze ati yemwe guma aha iri joro ryose maze nzogerageza ubugira kandi murabona nzogerageza ubugira kandi ushaka kugerageza iki ubugira kandi Imana yari yamaze kumubwira icyo ategerezwa kuvuga Imana yavuze ati babwire kutagenda iryo niryo jambo ryawe ry'inkomo singenda kandi ntugende ntuvume ibyo nahezagiye ubu mwitegereza ukuntu byamusubiye haheze igihe gitoyi murabona kandi bizoba uko igihe cyose igihe Imana ivuze icyari cyo cyose ikivuze n'icyo nyine nihindura iciyumviro cyayo kuri icyo igumana neza n'ijambo ryayo icyuriwe wese wundi avuga cyose igumana neza n'ijambo ryayo rero baramu yari kuba abizi gusumba yategerezwa kuba yavanye nabo bantu ariko utwo tuganuke twose twiza ha byose ni isezerano ry'uwo mwami yavuze ati murazi ndashoboye kubikora ndi umusenyeri ndashoboye gukora icyo shatse cyose kandi nzoba duza nimwaza kubinkorera kandi Imana yari yamubwiye ati ntubikore ariko baramu yavuze ati yemwe nimurare iri joro hanyuma nzozogerageretsa kandi murabona yari afise ijambo nimukeneye kubiharira kukunda Imana yarangije kubivuga n'umugwi nk'uyo bama bagushyira inyuma y'ubugombe bw'Imana iyo ubibemereye hariho umugwi umwe waje kumuhanuzi yitwa Yobu igihe kimwe ntibashoboye kubimukuramo yari yereswe yarazi cyarukuri baramu yari yereswe ariko ntiyari ugumanye nacyo byamaze inshuro zingahe imigwi y'ishengero ryiwe ryavuga ati yoho Yobu wategerejwe gukora iki wategerejwe gukora uku n'umugore wiwe yavuze ati uvuga nk'umusatsi murabona ndazi ko umwami yavuze ndazi cyo yasabye kandi nicyo nakoze murabona yagumanye n'ijambo ry'Imana nimwitegereze baramu yakoresheje ibintu bidafashe kugira atekane mu mutima we murabona yavuze ati rero nzobireba nzogerageza ubugira kandi rero niho nzo muzogaruka dufise aba baramu bangahe iri joro bakunda gukoresha iyo mvugo ya Matayo 28:19 kugira bihumurize mu mitima yabo ni bangahe bifuza gukoresha Maraki 4 kugira bahumurize imitima yabo ni bangahe bifuza gukoresha Luka 10:33 kugira bahumurize imitima yabo ni bangahe bifuza gukoresha ibi bintu ariko rero yemwe ndababwire ni nizera yuko batabi urije ko rero baramu ngaha yari karagerageza kuvuga nk'umuri Imana yihenze nzogerageza kandi murabona ivyo yavuze rero arazi umutima wawe nimwitegereze baramu yakoresheje iyi mvugo kugira ahumurize umutima wiwe kubera yuko mu by'ukuri yashaka ayo mahera yashaka icyubahiro yarabishaka yashaka ako kazi yashaka icyo giti bamurabire hejuru nk'umuhinga nkanaka rero yavuze ati nzogerageza kandi yo kuri ba baramu bari mwisiri joro bemerewe ibiti ukuvugangwa yo mana we biragaragaza humuriza umutima humuriza imitima yabo kubw'ibyo bintu kubw'amadini yabo bavuga bati niwa kuri ibyo uzoshuja hanze ndazi ukuri umuntu mwiza kandi turagukunda kandi uri umuntu mwiza turagukunda ariko nushobora kwigisha ibyo inyigisho yacu ivuga yuko udashobora kubikora umuhinga kanaka yavuze yuko ariko bimeze rero utegezwa kubyizera uko biri niwagumana natwe rero niwabyifuza kandi yuko waciye mu bihe bigoye yemwe ndaraba nimba ntotuma udugu ushobora guhindura ishengero yoho baramu we iyo uzi ubugombe bw'Imana urabukora Imana ntizohindura icyumviro cyayo oya ikintu cyonyine yoshoboye kwirengagiza ni ukuri kubera umuhamagaro wiwe yavuze ati rero nzogerageza kandi nimwitegereze babaramu aho bari rero ubu mwibuke igihe aza ijoro rigira kabiri n'uwo muntu urangiranwa cyane yari yamaze kugira agatima gakomanaye kandi katanyiganyiga Imana yaramuretse aragenda rero Imana ntigeze ihindura icyumviro cyayo ariko yamuhaye ubugombe bw'akagobero opfa kugenda rero ariko yasanze bitokunda Imana yari izi kiri mu mutima w'abaramu naho yari umuhanuzi yari izi yuko yanka bajya bayera bikumbagatsa hasi kandi yagusa yaragiye kubavuma uko biri kose kandi Imana yari yamubwiye ntubikore ariko yarabirenze ko yashaka kubikora ubugira kandi rero imana yaramuretse aragenda imana yavuze ati genda rero mwibuke ntigeze hindura icyumviro cyayo mwitegereza cyari cyifuzo ciwe kubavuma abantu yafashe nk'abashikutsi yashatse kubavuma yashaka igiti ntiyashaka kwifatanya nabo rero yiyumviriye yuko hamwe yokoreye umwami igikorwa gitweko yodugijwa amapete imana ntiyigeze ihindura icyumviro cyayo cyanye ijambo ryayo ari kazogwa icyifuzo cy'umutima wiwe cy'umutima wawe yasezeranye ibyo murazi ibyo yasezeranye kuguha icyifuzo cy'umutima wawe kandi mureke icyifuzo cyawe kibi ijambo ry'imana reka icyifuzo cyawe kibi ubugombe bwiwe ntibuze bube ubugombe bwawe ubugombe bwiwe namba ya umusabye ikintu kinaka we nta kiguhuvu guti urakoze mwami urazi kibereye raba mbere n'umwami hetse kigihe yamutumye ko wamuhanutse hari imana yarabikotse hanyuma yavuga ati tegura inzu yawe ugira upfe hetse kiyaradugije yahindukica mu maso hiwe ku ruhome mazararira ababaye hanyuma avuga ati mwami imana ndagusabye unyiyumvire nagendeye mu nyonga zawe n'umutima ushitse nshaka umpe mbeho imyaka 15 nibyiza imana yavuganye n'umuhanutse ivuga iti subira hariya hanyuma umubwire numvise kandi niki yakotse yakwegeye ihanga ryose ibiteye asoni yagwije uburake bw'imana gushikaho yari kumwica uko n'ukuri murazi byo gusubira inyuma ku mana byari kuba byiza cyane rwose kuri iryo hanga ku mwami n'abantu bose iyo aza gufata ijambo rya mbere ry'imana kuri we ariko byasa n'ibigoye kumuhanuzi iryo muhanuzi yategerezwa kugaruka no kuvuga ijambo ry'imana kuri we inyuma yo kumubwira ariko imana yavuze iti bandanya ariko murabona yazanye ibiteye asoni mbega baramu yakoze iki inyuma yo kumenya ubugombe bw'imana naho nyine yagumye abandanya yari agiye kubikora uko biri kose hanyuma byakoze iki mwitegereze ntiyigeze ahindura icyumviro ciwe yarazi cyari umu mutima wiwe murazi Thomas igihe kimwe ntiyashobora gusa kubyizera oya yavuze ati oya sinzo sino kwizera ibyo yaba noshe ikiganza cyanje no gikoza ku rubavuguwe kugishira mu nkovuze ikiganza ciwe yemwe niho nzobyemera yavuze ati ngo ngaha Thomas urabona ubushira ibiganza byawe ngaha rero yo Thomas yavuze ati n'umwami wanje n'imana yanje yavuze ati ego wabonye uburero urabyizere sukuntu uha aha ihambaye cyane ingero yabo bizera kandi batarabona abantu igihe kimwe ntibakira impemu yera taruko bavuze mu ndimi ntizera kuvuga mu ndimi by'ukuri we n'imana nziza azoguha icyifuzo cy'umutima wawe ariko ntibiraba ukuntu wovuga gute mu ndimi hanyuma ugahakana rino jambo nturi mukuru uko biri kose urabona urabona ntiwinjira kukubera kuvuga mu ndimi winjira kubwo kutsigama ijambo ryose icyo ni icyemezo cya mwemu yera igihe wizera ijambo ry'imana urabona ndizera kuvuga mu ndimi ndizera yuko ushobora kugirwa muzima nk'uko nabivuze muri kino gitondo kugeza aho uvuga mu ndimi shasha jewe ubwanje byarashike ndazi uko ari ukuri ariko icyo si cyo kimenyetso wowe yuko uri umwana w'imana yatoranijwe murabona oya namba ntigeze avuga benshi batsobaho ndi no kuvuga bati mwami sinavugishijwe no gukora bino bintu byose bihambaye mu izina ryawe azovuga ati munje kure mwebwe mukora ibigabitanyo sinigeze ndabamenya mbega muvuga mu ndimi hanyuma rero mugahakana kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo hari ikintu kitameze neza hano hanaka ego cyane kimwe cyose muri ibyo bintu rimwe byose muri ayo mategeko atangwa n'Imana hari ikintu kinaka kitameze neza suzuma gusa gatima n'amakawe uhetse urabicu urabicu bibiliya yavutse nyerekano hanaka w'umuntu umuntu akabatijwe mu izina rya Data mwana mpemu yera murabona nta hariho ariko murabi gihe kinaka kubw'icyifuzo cy'agatima n'amakanya muvuga muti yemwe muvuga muti imana ibabwire ibwira abagore ukuntu bategerezwa gukora kutambara ikabutura n'ibindi ibintu ariko murazi umwungere yavuze rero bafata inzira yoroshe barazi icyo imana yabivutse ko ngaha murabona cyane kose imana yavuze uko rero bashaka kubikora uko biri kose murabona bagerageza kuronga icyitwazo byiza nibaza ni byiza cyane umuyaga ntuhutego ariko imana yabwiye umugabo yambara mu buryo butandukanye n'umugore igihe umugore yambara impunzu y'umugabo ucari kizira mu nyonga ziwe rero si byiza ego kandi ntimwategerezwa kubikora ya murabona rero hamwe n'ibyo nibe ariko murabona bagerageza kurondera icyitwazo bati umwami yambwiye nkore bisimbutse katari kubyiye ariko murabe nabwo ari ubugombe bwiwe nyakuri bitegerezwa kuba ari ubugombe bwiwe bw'akagoberano murabe nicyo bizokora bizokwanduza ubugwi wose byaranduje ikoraniro ryose mwitegereza hano imana ntiyigeze ihindura ibyiyumviro byayo ijambo ryayo ariko imana ni nziza kandi irabaha icyo imitima yanyu yifuza nubwo ari kinyuranye n'ubugombe bwayo murabyizera itegereze imana yabwiye Mose genda hariya kurujya muhanuzi yasizwe yavuze ati genda hariya wongere uvugane na rujya rutare rwari rwamaze gukubitwa Mose yagiye hajya hariya n'ishavu yafashe inkona acavuga ati abagarariki ni ubwo ni kubwo iki gitandara tutsa kuba kuriramwo amazi yaciye akubita igitandara amazi ntiyaje yarakubise ubugira kandi yaraje byari binyuranye n'ubugombe bw'Imana byononye umugambi wose muri bibiliya Kristo yategerezwa gukubitwa ubwa kabiri murabona Kristo yarakubiswe rimwe bica byonona umugambi wose ariko yaramuhaye ubugombe bwayo ubugombe bwayo bwa kagobero rero mu nyuma yavuze ati murabona twarabaronke amazi yego yasohoye ku bwanyu mwebwe umugwi wabagarariji Imana yavuze ati ingo hano Mose ingo hano tuka hano kumusotsi wabaye umusavyi umwizigirwa nta nka wa mugore hamwe nibirato byo bihagaze cyane wadutse murabona raba hari yakuru abone igihugu cyasezeranywe yo mwami ariko ntuzoci injira mwo warose ubugombe bwanje bwa kagobera hari yakugitandara niwe ubwawe washitse hejuru murabona si jewe washitse hejuru wari yejeje we ubwawe ntiwejeje jewe niwegetse ubaha ijambo ry'Imana ry'inkongongo icyo ry'inkomoko icyo nakubwiye ukore ariko amazi yaraje murashobora kurambika ibiganza byanyu kubagwaye kandi bagakira murashobora kuvugishwa cyane mukavuga mu ndimi ariko igikenewe nuko mugumye ijambo ryawe ry'inkomoko Imana nihinduka icyiyumviro cyayo mugenzi mutegezwa kuba igikogwa acyaye ubugombe bwayo rero byari ibyabigishwa ntahinduka namba agifise intumwa icyo ari cyo igikogwa nyine mugende muje mu bihugu byose kandi mwigishe ubutumwa bwiza ngibimenyetso bizokwama biboneka kubizera ibyo ntibyigeze bihinduka ntashobora guhinduka rero murashobora kuvuga muti rero ndababwire ntibikore nibikoreka si ibyiki gihe uyu munsi yo bwoko bwa Baramu murabona murabona Imana ntihinduka ni wa wundi nyereje Haisen uno munsi nibihe bidashira ni mwite egereze Baramu biki gihe yo ndabizi ko muri bibiliya babatiza mu izina rya Yesu ariko itegereza abantu sinitayo ibyo abantu bakoze ntarindi izina riri munsi y'ijuru ryahawe abantu byo mushobora gukirizwa mu ntago ahari naguhari kwa ibyaha ukunda tari mu izina rya Yesu Kristo cyari cyo cyose uko mwoba mumeze neza kose kintu cyose mukora kidafise isano hamwe n'iki ni jambo ry'Imana ry'inkomoko mutegezwa kuguma kuri ryo yo nivyo ukuba ijambo giwe ni kwiza kuruta ibimazi muri buka igesa yagaruka Baramu yarafise ingabire ryo kwizera kandi yashobora kurikoresha kubwa ijambo ry'Imana ry'inkomoko ry'Imana abantu beshi kuruga uyu munsi bafise ingabire zo gutitsa indwara bafise ingabire zo gukitsa indwara bashobora gukora nk'ivyo nyene abagabo beshi hano abantu bavuga mu ndimi abantu bavugishwa ingabire bashobora kubikoresha kubwo ubwami bw'Imana ariko ntibabikore bafata kandi Imana irabahezagira uko byo bari ko kose bakora baronka ubugombe bwa kagoberaro bwa kagoberano ariko kubwo kuvugangwa no kwinezeretsa n'inyungu bwite bagurishije ubusamira kwa bwabo nkuko Esau yabikoze murabona bari Tanzania neza mwikorano bari Tanzania neza nkuko bara mu yabikoze murabona abantu beshi iki gihe bakora nkuko turabitsi ko ari byo bagurisha ubusamira kwa bwabo abagore bavuga ko bafise nkemugera bamba ya mabutura abagaho bakabemerera kuduga kuri ya rutari abagore bakasimishatsi nyuma ya rutari bisitse amarangi mu maso habo bambaye n'amakanzu y'ikinyedi n'ikintu cy'inziti zigihamba ishengero ryigeze kugira namba mushaka kubimenya kubyereke bushobotsi bwa politike ni isaha zingahe mu gihe cy'ubwami ni murabo abo bayuda bigeze ni murabo ingene abayuda bamaze bameze kubera abo bari ihanga namba mushaka kubimenya ayo mahanga ageze ni murabo abayuda namba mushaka kumenya ishengero ryigeze raba abagore n'imitegereze nyifataho y'abagore kubera ariwe aserukira ishengero iyo mubonye ukwandura kuba kwabagore mucamubo mutoro kwandura kwishengero ico yabayeze beri yisinza amarangi neza neza ico ishengero riri murabona rero ni ukuri kandi murabitsi murabona namba mushaka kumenya ishengero rigetse itegeretse nyifato z'abagore banyu kubona ko ari ishengero n'umugore namba mushaka kumenya uko ihanga riri itegeretse abayuda nimwitegereze nkuko Imana yabwiye Baramu nyuma yaho yari yumvise neza ingingo ijambo ntugende ego rero yaramubwiye mu nyuma yaho yaboneye mu mutima wiwe icyo yategetswa gukora yamuhaye ubugome bw'akagobero rero yavuze ati genda kandi mushobora gukora nk'ibyo namba mudashaka gukorera mu ukuri murashobora kugenda no kugira igikorwa gikomeye nibyo murabishobora ariko muba muri ko murarondera ubugombe bw'akagoberano muba muri ko muragendera kure ijambo ryazoba atetse imbere nibyo nkuko yabikoze Baramu yarateye imbere ariko ntiyashoboye kuvuma abo bantu yashoboye kubikora kubera igihe cyose yabayiteguriye kubavuma yarabahezagiye murabona ntiyashoboye kubikora ariko igihe yagira atera imbere mu gikorwa cyo yigishije abo bantu biciye muri Baraki gukora ubusambanyi yazanye uruhande rwa Isirayeli kandi yabasugumiye kurongorana hagati yabo yavuze ati kubera iki twese turi umwe kubera iki mwese musenga Imana imwe turafise umuhanuzi hano kandi mufise umuhanuzi hariya kandi dufise ikimazi kimwe Yehova umwe nk'abadata bacu rero kubera iki mutoza gusa kandi mukifatanya hamwe natwe Bibiliya ivuga ati ntimugafatanye hamwe n'abatiza ntimwifatanye nabo na gatoye namba batabyizera cyakure yabo murabona bavemwo itandukanye hamwe nabo niko mwami umwami agize kandi nzobakira murabona ntimukore ku bintu byabo byanduye nibyo umwanda wabo gwanye jambo nibintu nkivyo muce kure y'ibyo ntimubyumvirize kandi ngaha turabona ko baramu yagiye hari yamaze atangura kwigisha abantu kandi yari afise ikosa kandi yakurukiye yakurikiye inzira y'abaramu uburyo bwiwe bwo gukora ibindi kandi yigishije Baraki n'abana b'Isirayeli bakoze ubusambanyi kandi cyago cyakubise ihanga rya Isirayeli abantu ibihumbi bo muri bo barapfuye mu munsi umwe kandi mu gihe bose bari hari imbere y'igicaniro Imana basenga haje umugabo umwe imya Isirayeli ari kumwe n'umugore w'umunye umumidiyani umugore w'umumidumu umunyedini maze binjira mu ihema kandi umuhungu w'umuherezi yagiye hari yamaze afata icumu kandi abica abica bomi kandi byahwamitse uburake bw'Imana murazi ko ari ibyanditswe sibyo murabona ariko habaye iki Baramu yarashoboye mu gutera intege nke Isirayeli yakoze iki yateye intege nke ikambi Imana yaramuretse aca hari ya gutera intege nke ikambi yabo kandi byadugije byanduje ikambi yose kandi ge inyigisho zinaka zitangwe zitari ukuri kwa Bibiliya byadutse byaduza ikambi yose umuntu umwe yarahagurutse afise cyumviro gitandukanye nka Kora maze avuga ati yemwe ibi bijya n'ibindi kandi afise cyumviro gitandukanye bya nduza ikambi yose kandi ibyo nibyo byagize ikambi yose yishengera uno munsi nibyo kwigisha nkuko yakoze gutwera intege nke ikambi yose kubwa Kadeshi Baruneya uguhangana ku jambo igihe bashika ikadeshi Baruneya rero ikami yari yagize intege nke baragarutse bari bahejeje kugenda inyuma mwibuke bararira igifungurwa z'abamarayika bari bafise ijambo ry'Imana buri joro ryaragaragajwe kandi bariye ifungurwa banywe ku gitandara bakoze byose babonye ibitangaza baritegereje Mose bari babonye ijambo ryiwe bari babonye ubuvugishwa bwiwe ikintu cyose kandi rero umuhe amaherezo igihe bumviriza uyu umwigisha w'ikinyoma yinjiye muri bo kandi yigisha ibitari byo yate intege nke ikambi kandi byamuteje imbere ashobora kuba yarubatse inyubako z'imiliyoni y'amadolari ashobora kuba yarafise amadina hamba ashobora kuba yarongereje abantu amamiliyoni n'amamiliyoni kandi yakoze ibikorwa bihambaye n'ibikorwa by'inkomezi kandi yari umuhanuzi ibyo nibyo byiza cyane ariko mu gihe bitari kumwe n'ijambo ry'Imana byo babyita ugumye kure yabyo Imana nihinduka n'icyumviro cyayo gumana neza n'ijambo ryayo kuko ibyo nibyo bizoboneka mwiherezo ijambo ku ijambo wari we wese atso kuri ijambo muri ryo ncanya kongera iryo jambo kuri iryo yitegerezwa kuguma kure ijambo ubu mwumvirize neza riri gihe igipimo cy'ijambo cyashyika igihe binjira hari yamaze bakabona aba bagwanya bakomeye cyane aba bagwanya bakomeye gusumba aho bageze kubona abamareki bo babasumbye ubunini bo kugwiza cumi uko bangana bavuze bati dusa n'inzige inzitiro zabo cyangwa ibisagara byabo bikikijwe n'impome zagutse cyane ku buryo bashobora kuirukanga n'imikogoti imikogote ibiri igenda yiruka n'ingoga uko ishoboye ku mpome barabona ibisagara byabo yemwe w'amacumu yabo ni maniniya cyane ni maremare kandi n'ibigatanya yemwe tumeze nk'inzige ntitubishobora rero abagabo babiri bagumye kuri iryo jambo Kalebu na Yosuwa bavuze bati murindire gato yemwe bw'abantu imiliyoni zibiri muceceke gusa gato turashoboye kuhashika murabona dufise igihagararo cyo guhangana nabo bishimikize iki Imana yavuze ati narabahaye igihugu ni cyanyu kandi ni hariya bahagaze ariko abantu bari bararongorere hariya hamwe n'ibindi bintu n'ubwoko bwose bwazanemera n'imikigwa muri bo kandi bari baragize intege nke cyane barabaye goyigoyi cyane ku buryo batari bazi inzira bafata n'icyo bategezwa gukora nibyo rero haraje igipimo n'ijambo yamara guha uruhusha rwo gukora yemera ubugombe bwawe uruhusha rutari mu bugombe bwayo itsiko ikiri mu mutima wawe irakizi uvuga uti yemwe mwene tatabura name nkora ibi n'ibi n'ibimpaga nibimbangamira Imana irampeza agira buri munsi ndaririmba muri mwemu ndatamba muri mwemu nda izobyemera abandanya nivyo ariko ugiye gukora iki namba rikabutura kandi ngakora iki kandi ntacyo bitwaye ndazi yuko kwizera kwanje kuri muri Kristo atari mu byo nambara ariko Bibiliya ivuga ko hari ikintu kinaka kiterekeye murabona mbega muzokora iki muzoshiraho ibuye ritsitaza nkuko Baramu yakoze imbere y'abandi bagore mbega muzokora iki imbere y'abana banyu bato babakobwa muzogira umugwi w'aba ariketsa rukuru ko nokuri umugwi mutoyi waba wabayezeberi wisitsa irangi murabona ariko imana izo guteza imbere kuki yarampezagiye simbikekeranye ivyo yahezagiye baramuna murabona tangeka azobikirizo gendera mu bugombe bwa kagobera atari ubugombe bwa yebutunganya imana niyigeri hindura icyumviro cyayo kubera iguhezagiye yarahezagiye Israeli hariya ahantu mu myaka 40 n'ikibo bakoze babiri yabagore bashinga imijyango bagasoma abana hariya ibigira 10 byabo babayeho neza hariya kandi imana yarabahezagiye mu bugaragwa yarabagaburiye mana umunsi ku munsi kandi buri umwe wese yarahonye kubera abatigeze bagumya nambu ubugombe bwayo nyabwo ubugombe nyabwo ubwa ijambo ryayo bafashi inzira atari ubugombe bwayo Muji mbere ariko mwibuke igihe ba uvuka ikadeshi nyibigeze na gato bibaca kure barazengurutse gusabara barazengurutse mu bugaragwa hako bo bashoboye gusoka inyuma y'imisi ibiri bashoboye kuba bari mu gihugu cy'isezerano bagenze mu kiringo kingana n'imyaka 40 kandi umwe wese muri bo yarapfuye atari Yoshua na Karebu abo bagumye ku ijambo ry'inkomoke yewe mana dufashe imana ntigere hindura ubugombe bwayo ntigere hindura icyumviro cyayo ariko itoguheza gira byukuri yaraheza gye baramuna we yakoze iki hariye fo yaduki chikambi yose murabona utegezwa gumya kige yavuze ntiyigeri hindura umugambi wayo w'inkomoko ubu mwiheze baba ramu uyu munsi mu gikorwa murashobora murabe gusa ku Rwanda batera imbere bavuga mu ndimi z'ukuri bakoresha ingabire z'Imana kubwa inyungu ikintu cyo cyose byukuri ariko ibyo bacyafu zishengero ryose g'Imana hamwe n'inyigisho azabo zidatomo ivyo nivyo umwe yambwiye ati yavuze ati kuki ukora ibi kukukora biriya navuze nitwizera yuko ibyo ari ukuri Yo ego ariko yavuze ati urazi na makuru ukosi akosa kazi ka utegezwa gusengera abagwaye barakwize ko uri umuhanuzi rero wo shobora kwigisha abagore ukuntu bogira nabo bagabo ukuntu bokora ikina kiriya kindi ushobora gute kubigisha ibiharuro bihanitse igihe badashobora no kwiga abese yabo ushobora kubigisha gute ibyo bintu igihe bidashobora no gufata ingingo igitabo ashindome bahera ko murabona utegezwa kugaruka amatse ugahera aho wotangure canke aho wabisitse no gufata ijambo ryose ry'Imana murabe gusa ibiri kumbuga no musi nkuko baramu yabiyo umumaraya kamwinjiza mwishengero y'Imana yabiri umumaraya kamwinjiza mwishengero y'Imana niko ababigisha ibinyoma no musi bagiregeza kubabwira bazokwinjiza mu kuyobora ayo madini yose nabo bantu bose muri umumaraya shaje umubyayishwe Yohana 17 inyigisho zabo zabara mu bakwiragiza no musi kandi bavuga bati turi bamwe neza twese turi abakristo kandi abapatiri n'abapapa ari byo byose bindi bose bagira imyumvikano kandi bakora ibi Umuvuga butumwe yavuze ati ndazi numuvuga butumwe upandekote bose batanga ubu gutanga umukate kosher w'umutsinge bisigura ashitore tu imana kwezi iwo si ya kosher bavuga bati ugara amaso yawe amazi uyifate nambwa ubibabaza gatima nama kawe kugara amaso yawe hostia y'umutsinge bisigura iki dufata umubiri wa manyuwe Yesu Kristo ya manyuwe atari imana kwezi y'umutsinge ashitoreti uwo Maria yagiriye mu kibanza akandi umukate kosher w'abaro muracari umutsinge w'imana kwezi imana y'ingore ari mana ingabo twedufise umukate kosheri wa manyu atangika yo rero ubu maraya ukahebuzo mu byashyo 17 yababigisha babaramu n'inyigisho zabo z'iminyuma binjize shengero mu mwanda mu kurongora mu itegereza igiye hazotu guhangana mu gihe cyiherezo murabi intege nke zabyo ubu amadina majani 9 atandukanye rimwe rikwegera inzira imwe n'irindi iyindi nta bumwe buri muri bo kandi bagerageza kuzana ubumwe atari ubushingiye ku icambo ry'Imana umugambi w'Imana w'inkomoko babikora biciye muri politike n'indi dini imana ni hindura cyumviro cyayo iguma neza hamwe n'ijambo rya yavuze ati ijuru nisubizopfara ikijambo ryanje ntizopfaho nibyo imana igumana n'ijambo rya ry'inkomoko yo mana we naho baguma ba agiyumvira kukutari ko nkakujya nyene babikoze kandi nyene hari kintu kimwe gusa icyo gukora ntirizohinduka itere gusa kuko ijuru nisubizopfara ijambo ryayo ntirizokugira ryihenda murabona igihe muja muri ibyo kwabirana muri he Murawe politike nibindi ngene bagerageza kuzishengero biciye muri politike mwishengero nidufatanywa na Kristo biciye muri politike dufatanywa ni shengero na Kristo n'umwatizo wa mwemu yera akandi ubujumenye umubatizo wa mwemu yera n'ukubera yuko mwemu ari muri wewe yemeza yuko muri jambo ry'Imana ari ukuri uko n'ukuri kuko uzokura kijambo rimwe cyangwa kongera kijambo rimwe umugabane wi uzokugwa mu gitabo cy'ubugingo yamara aratunze niko muvuga ntimushobora kwizera ibyo kubwo ubutunzi ntimushobora kukurabira Imana kubutunzi isi iratunze baramu yose yaramutungishije ariko mwene data urabira imana kwijambi guma kwijambo ryayo kandi yemeza yukarukuri rero wibuka umugenzi mu gihe uriho ntuze wigere wibagira ibi imana ntigere hindura ibyiyumviro byayo yamari zohetsagira izokure kujane n'ubugombe bwayo bw'ubugobera nariko nizohindura ibyiyumviro byayo nizohindura umugambi wayo nizohindura ijambo ryayo kubgaho ya mugenzi utegezwa guhinduka ntushobore ntushobora gushikana ijambo ry'imana kuguhura n'ubuzima ubaye mutegezwa gushikana ubuzima ubaye ngo kuguhura n'ijambo ry'imana murabona uko niko utegerezwa Upuguti emwe ndu muntu mwiza Imana ikora ibibiliya canke ibindi ariko mbega ugumye ijambo ryayo yo emwe ndababwira ibyo sinye noya nabyo hari ikintu kitagenda neza hano hana kimana ije yego izoguteza imbere atanye kizotuma Amadina agenda arushanwa mu gutunga bashinga mahema yaba amashengera hamba yamatse n'ibintu byose mu gihugu cyose baratunze kandi amahera aracecete n'abanywanyi bava mu mihingo yose mbega biriya ntiyavuze ati basatse basanze imbere muri iryo matungo yisa hamwe mbere y'ubugingo bw'abantu n'ibintu byose ibyo basanze muri mara yashaje uwa ariwe nyina w'ikintu cyose politike n'idini ariko umugwi muto w'imana n'umugeni wayashingiye kuri iryo jambo data mwiza wo mwijura gume abakomeretsa aho nyene ntimutsengere mupfa kuri iryo jambo murashobora guhetsagira murashobora imana irashobora gukiza abagwayi irashobora gukiza umwana w'abagwayi irashobora gukiza umugabo wawe umugore wawe irashobora gukiza nyoko uwuni muntu irashobora gusimba urashobora gusimba kubwa mwemu wayo agata ugatambira hejuru no hasi wibuka imvura igwira abagorotsi n'abatara abagorotsi ico kimwe ariko iyo ugwa urubuto rurambitse aho gwatoranijwe canke rutatoranijwe nimba kandi waratoranijwe rurashobora nimba ari ingano rutegezwa kuva mu ingano nimba ari jambo ry'imana tegezwa kubyara ijambo ry'imana nimba atari jambo ry'imana ubwo rero ntibi niriba ari ryo murabona ubu murabitahura umwami abahezagira aha nababwiye ko nza guhagarika isaha zitatu none ubu ni saa zine zibura iminota mirongo ibiri abantu benshi muri mwebwe mufise ingendo ndende ndabakunda kandi impamvu ndabagumya agati ya suko nshaka kubagirira nabi ariko ndabakunda kandi ibyo nzi ntacyo nigumizamo ndababwiza ukuri ahandi mubikorane njamwe ntimwigera mwumva nigisha ubutumwa yo narabasezeranije kuza iri shengera hanyine niho nigishize ubutumwa bwanjye ndafise ubundi butatu canke bune ngaha umwami yampaye ndafise ibyanditswe kuri ubwo no kubahuka kwigishiriza ahandi hano atari ahanyene ahaniho jambo ry'imana ryatangwe kuva kandi kugeza igihimana izobihindura guma ahanyene kandi ndabuzana ahanyene n'ibyo ahandi mubikorane sengera abagwayi n'ibindi byose nk'ibyo hanyuma hambavu y'ibyo mvuga ibintu ntadudurika kugira ngo intama zibyumve barazi ibyo mvuga atari uko ni nk'icambu ukwigira murabona nderekana ibimenyetso byabyo kugerageza kwerekana ko imana ibizi mukurobanura imwemu kandi izi imitima y'abantu kandi ikora ibi bintu iyo ni ingabira y'ubuvuga butuma kugira ngo akangure abantu gusa ugira gutyo ukabona bande ishitse ugira gutyo ukabona bande ishitse mu nzu yabo aho rero biba bihenze nimba atari ntama icya yifatanya n'ibyo ubwo nyene nimba ari impene yirukana ibane murabona ibyo na wewe nibyo bene ibyo nibyo rwose bene yaragize imigendere n'imana n'ibyiza yemwe uko n'ukuri nitunezerewe kubona uri uwayo ntunezerewe twahora turirimba karimbo ka Pentekoti hahetse igihe kirekire uku ndanezerewe cyane ko imana yankuye ko ndanezerewe cyane ko imana yankuyeyo iyo ataba yesu nari kuba ndi hehe yo nagize umunezero kuva aho imana yankuyeho nagize umunezero kuva aho imana yankuyeyo iyo ataba yesu nari kuba ndi hehe ndanezerewe cyane kuva aho imana yankuyeyo ndasemerera kuva aho imana yankuyeyo ndasemerera cyane kuva aho imana yankuyeyo amashimwe ntunezerewe reka tuyiririmbe ntunezerewe ko imana yagukuyeho ntunezerewe ko imana yagukuyeho iyitaba yesu yemwe nari kuba ndi ndanezerewe cyane ko imana yankuyeho yemwe ndaririmba kuva aho imana yankuye yemwe ndaririmba kuva aho imana umwami yankuye iyitaba yesu yemwe nari kuba ndi he ndanezerewe cyane imana yankuyeho ibyo ntubinezerewe rero tuzogendera mu muco iyo ndirimbo murayizi tuzogenda mu muco n'umuco mwiza uzaho udutonganya kw'imbabazi tumurika umurika hirya no hino yacu ijoro n'umutaga yewe yesu umuco w'isi tuzogenda mu muco n'umuco mwiza uze aho udutonganya kw'imbabazi tumurika umurika hirya no hino y'ujuru ijoro n'umutaga yesu umuco w'isi n'uguseruka kw'izuba mwebwe abera bose mu muco nimuvuge yesu umuco w'isi ukuri n'imbabazi mu izina ryiwe Yesu umucyo. Ubu rero tuduze ibiganza mu gihe twiririmba, tuzogenda mucyo, niwo mucyo mwiza cyane uzaho dutonganya tw'imbabazi tumurika, umurika hirya no hino yacu injoro n'umutaga. Yesu umucyo w'isi nimuramukanye, yo urazaho dutonganya w'imbabazi tumurika. Nimunezerewe ko muri abana b'umucyo, umwana yaserutse hirya no hino yacu injoro n'umutaga. Hirya no hino yacu injoro n'umutaga. Bano bana bato nimukundane, yo tuzogenda mu mucyo gusa ukugaragara ku jambo ryiwe, uzaho udutonganya tw'imbabazi etumurika. Ukugaragara ku jambo ryiwe uzaho udutonganya tw'imbabazi tumurika, umurika hirya no hino yacu gusa ijoro n'umutaga. Ni Yesu umucyo w'isi. Murabyizera? Turaje Siyoni. Siyoni nziza. Siyoni nziza. Tuduga. Tuje Siyoni. Uwo mugwa mwiza hawimana. Yo turaje Siyoni. Bareke banke kuririmba, abo batigeze bamenya Imana yacu, ariko abana b'umwami wo mwijuru, kandi ariko abana b'umwami wo mwijuru bazogaragaza umunezero wabo hariya, bazohugaragaza umunezero wabo hariya. Siyoni nziza. Siyoni nziza. Yo tuduga tuji Siyoni. Uwo mugwa mwiza w'Imana. Yo turaje Siyoni. Yo Siyoni nziza. Siyoni nziza. Tuduga tuji Siyoni. Uwo mugwa mwiza w'Imana. Nimusohore udutambara twanyu. Fata udutambara twanyu akanya gatoya gusa. Reka tutuzungagize mu guha ishikanwa umwami. Si umukama ariko bafashe udutambara tuvuye ku mubiri wa Pawulo n'ibindi. Murabona? Yo turaja Siyoni. Yo Siyoni nziza. Siyoni nziza. Tuduga tuji Siyoni. Uwo mugwa mwiza hawimana. Yo turaje Siyoni. Yo Siyoni nziza. Siyoni nziza. Tuduga tuji Siyoni. uwo mugwa mwiza w'Imana. Amen. Yoho. Nibituma mwiyumva neza? Ndashobora kwiyumvira gusabo bera bakera hari inyuma. Imbere yuko bagenda mu bintu by'i Roma batanguye kugendera kuri uriya musozi kuri ekari ya gasozi gatoyi bagiye bagana umunwa w'intambwe bavuga bati yo turaji Siyoni yo Siyoni nziza Siyoni nziza yo tuduga tuji Siyoni uwo mugwa mwiza hawimana. Imirima y'Isiyoni ibihumbi byubashwe byiza imbere yuko dushikirirya ntebe y'ubwami yo mu ijuru imbere yuko dushikirirya ntebe y'ubwami bwo mu ijuru canke tuzogendera ku mabarabara y'inzahabu canke tuzogendera ku mabarabara y'inzahabu. Yo, turaji Siyoni. Siyoni nziza, Siyoni nziza. Tuduga tuji Siyoni. Uwo mugwa mwiza w'Imana. Musubiremwe muti, Mwami Imana, ndishikanye ubwanje. Kuri wewe ubugira kandi kandi nyotsa umwanda wose nyiza ugukekeranya kose mijambo ryawe reka kumva yipasika mbekire mwagishasha muri Kristo Yesu reka nitondere ijambo ryawe mu mutima wanje ese ryoba itara kubirenge byanje kugira ngo rimurike mu nzira yanje kumvubu nzo kukurikira mu izina rya Yesu. Amen. Yo turaji Siyoni. Siyoni nziza, Siyoni nziza. Tuduga tuji Siyoni. Uwo mugwa hamwiza w'Imana. Ibyo ntibituma mwiyumva neza? Turishikanye twebwe ubwacu gushasha, tuzi mu mitima yacu yuko twagize bazima, atuvuye mu rupfu, twabaye bazima, ntimwiyumva neza? Yo mana we, ndakunda n'umutima wanje udapfa. Nimwumvirize. Nimukundane. Kuko ntushobora kwanga mwene so uwo ubona, hanyuma ukavuga ko ukunda Imana utarabona. Murabona? Rero nimukundane. Hanyuma mufashanye muzo wamukoreye Imana uko nukuri nkuko mubikorera aba bato baronse ubushobozi butanga ubuzima muri bo muba mubikoreye jewe. Twabonye ryari mu byo ukeneye twakugendeye ryari mu iboreho twakoze ibi bintu ryari ibyo wabikoreye wabikoreye jewe. Mbega ibyo si byiza. Nimukundane sibyo namwe yo hari yindi ndirimbo imwe tutegerezwa kuririmba namba agusa mufiso wundi mwanya muto yo byiza atutoba fata gusa nibyiza nibyiza mugenzi yo cyane zina rya Yesu nimwe ibagira ibyo bagenzi twese turirimbe ibyo ubu umwe wese twese hamwe ubu gusa hamwe n'umutima uhuje inama n'ingigo bijane bijane kuriwe mureke hamwe nibyo byose dufise muri twebwe cyane zina rya Yesu mwami w'umubabaro nimpuwe bizoguha umunezero nukure kuremesha cyane nitsina yo giza cyane ibyitsigiro byisi n'umunezero wo mwijuru nitsina giza cyane ibyizigiro byisi n'umunezero w'ijuru. Nibuka ubu munsengera igihe ya miyagi shushe mibabaro ilikira uti gama demoni kuriburi ruhanda likara kwanya nzo kuibu kamuru ukomura senge lichoro numutaga kani nzo wandiko daba sengera mungume hafi yungungere wanyu mngiza mwene data nefiri nishengera chiwe mwene data kapsi mubu mfirize batobi kishichambo kubu kingo ndabzi itzera iya aba nabzi itzera sinari kubandaba fisengaha sinari kubandaba fisefti kuri ni itzera yuko bitzera butumwa kandi bagumana nabwo kugeza aho bo bashoboye kumenya cyane kandi ndafise ukwizera muri abo bagabo bomi mugumane nabo bano bantu bene data hirya no hino aho bagira igikorane cyabo bahagaze ngahari no joro nimba muri hafi y'ikibano cyabo mugume hafi ya mwumvise icyo baje kurondera ngahari no joro cyane itsina rya Yesu ni nkinzo kuri buri umutego mwumvirize ibi ibigeragezo ni bya kuzunguruka chana gusa iyo tina kera mu masengesho nitsina go kiza chane mana mukunzi kiza bano bantu ndagusavye data mu itsina rya Yesu biduhe mwami ndasenze yo nitsina ibyitsigiro byisi no munezero mwijuru Ushika tubonane Ushika tubonane Ushika tubonane kubirenge cha Yesu Ushika tubonane Ushika tubonane Imana ibane namwe gushika dusubire kubonana mureke twunamike imitwubo yo mana yo mana bana natwe dufashe mwami tubonane kubirenge bya Yesu imani bane namwe gushika dusubire kubonana ijo nijo sengesho ryanje by'ukuri gushuka dusubire kubonana imani bahetsagire kandi ubungiye gusaba mwene data wacu mwizane vire nimba yore karino shengero ryiza ritahe imani hetsagire umwe wese ndashimye cyane kuronka abantu nkamwe mwese ubutumwa bwanje bwo hindutse iki mugiye ntoro nk'umuntu n'umwe abyizera kandi hari abantu ngamwo shobora kubupfira ubutumwa twarose imani bahetsagire mwese amasengesho yanje ari kuri mwebwe imihetsagiro yanje cyane namwe umwe wese muri mwebwe ntimwibagire ko mufise umugabane muri iryo tsuka ubushobozi butanga ubugingo buri muri mwebwe byose byarashizweho muri abana b'Imana nimuze twunamike imitwe yacu gushika mwene data nevira arangije igikurane rero imani bahetsagire